mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe 1965 i Phoenix Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Let us remain standing just a moment.
Umureka tugume duhagaza akanya gato kugira ngo dusenge. Nibangahe ngaha mufise umutwaro ku mitima yanyu mwifuza ko Imana yo bakorera ikintu kidasanzwe muri iki gikorane kininiya. Ubureka tumwunamikire imitwe. Data wo mu ijuru turi abantu bagiriwe ibakwe kubona dukoraniye hamwe ngaha mu izina ry'Umwami Yesu mu gihugu cy'umwidegembyo aho dushobora gukazirira dukurikije igice imitima yacu tugira gushika ubu kandi turasaba Data ko ibi byo kwamukure kubureka dukorere kuri iki ribakwe bihambaye twagiriwe kandi dushobore gushyira imitima yacu yose mu gikorane cy'iri joro kugira ngo tugutazire maze tuze kuvuga tuti Imana ari hagati muri twebwe muri iri joro ihezagira ihanga ryayo kiza ubugingo bwose bwazimiriye muri hano muri iri joro mwamwe wasubiye inyuma wese babashe kugaruka mu nzu y'Imana ndasengeye uburwaye wese ashobore gukira ubabaye abashe gutambuka n'impumyi ibone igipfama twicumva gusenga n'amashimwe bihabwe Yesu Kristo hagati mu ihanga ryiwe bizokwibuka igihe kinini mwami kuko twako raniye hamwe kandi twasabiye imezagiro n'izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimwicare. Hari ukuntu umenga kuza muri Ramadan byama bisa nko kugaruka imuhira mu buryo kanaka kuko maze kuza ngaha inshuro nyinshi cyane gushikaho ni niyumvira ko bategerezwa kuba batanguye kumenya kandi byo ndabinezererewe kuko nasanze umugwi w'abantu beza muri Ramadan irya Itikson hamwe n'iyo ngaha batugiriye neza mu kureka ngo tugire ibikorane nta gihe kinini yagiheze nagize igikorane canje bwite hepfo muri Ramadan hanyuma umuyirongoye ntiyanandetse ngo ntanga amahera y'ubukote nyubako ivyo ni byiza by'ukuri byo navyo ndavyibukiyo ndiko ndatembera mu bihugu rero abo bagirira neza bo mu nzu y'Imana rero twaragize kuva ku munsi w'iyinga mu ijoro canke ku muhinga mu munsi w'iyinga nako ibihe bihambaye mu mwami n'imiburi buri jewe narabigize nagize ibihe byiza nezererwe imihezagiro yayo no gufatanya na mwe muyera hamwe n'abantu bayo ndakunda kwibuka ko turiko tura atazira Imana hamwe mwebwe muri akaremangingo k'Imana igice cy'Imana iyo muhindutse umuhungu n'umukobwa b'Imana kandi Imana iri muri mwebwe ikora ibyigomba hamwe mwoyireka ngo ibikore rero twizigiye muri iri joro ko umuntu wese ajya kwibagira ibintu byabaye iminsi heze kandi ashyira ibintu byose ku ruhande maze dushire neza imitima yacu mu gikorane guzubu si muri iri joro gusa ariko mu gikorane kinini yakigiye kuza si nkeke nyako baserukize benshi bakoranye ndabona bamwe mubarenga ko kurubuga muri iri joro bakoraniye muri iki gikorane n'ikiniya kizotangurejo kandi saba abantu bari ngaha kubwo mu vyuro duheruka kugira ko asangwa byose bishoboka nifuza ko mwoguma ngaha kubwo igikorane n'ikiniya tuzoronga abavuga beza bari ku rutonde mwene data umwe ntiyashobora kuza kandi ariko dufise benshi bazoba bari hano bashobora gufata ibibanza byabo nanje ubwanje nshaka kuba ndi mu gikorane kinini ya cyose kugira ngo nezererwe gufatanya murazi tuduga hano nk'abakozi b'Imana maze tukavuga kandi twamaduha abantu ikintu cyose kiri muri twebwe nigeze kwigisha icigwa igihe kimwe aho Yesu yavuga ati nimwitegereze amashugwe ingene atirigwa ratama cyanke ngo ajishe impunzi ariko ndababwira yuko na Salomo mubwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri iryo kandi nasanze ishurwe ritegerezwa guko kura ijoro no mutagari tamarijisha maze ryo nyene rikikayanganisha ariko nta muhezagiro ribikura mu bwaryo riri yugurura maze maze uwurengana akimotereza akamoto karyo inzuki zikuru muti neza mu mutima waryo ritanga ikintu cyose ryatamye ngo rironke kandi nari mfinzi nise ubutumwa bwanje ni nyakuba wa mushinga ntaye shugo rero ico nico inicigwa kidasanzwe ariko niko birabavuga butumwa baritangira abantu rero ni byiza kwicara maze gusa ukumviriza abandi nko gususurutswa n'umuriro turakunda kwicara munsi y'umuriro n'uwumwe umwe wese maze tugasusurutsanya imitima yacu n'ubutumwa bwiza bwa bene data bigisha abantu kandi ndashima kubona ndonse aka karyo ko kubikora rero ubundi nzera ko muri iri joro biriya mbwiye ko yatanze amakarata yo gusengerwa ko yose kandi ntitwoshobora kugira umurongo w'amasengesho hejuru hamwe vyoba ngombwa murabona vyosaba ko musohoka mukazunguruka hariya mugaca ahantu hicimye mugashika muciyaha mwotsitara ku bintu vyose kugira ngo mushike ngaha kandi ababaye hamwe n'ibimugabo merekwa neza bakoze ivyo ariko ntituzi ico umwami wacu ashobora gukora ashobora kumanuka neza hagati muri twebwe muri iri joro hanyuma gakiza uri ngaha wese indwara zose yo nopfuma mbona ivyo kuruta imirongo y'amasengesho yose no bamaze kugira mu buzima bwanje kubona ubwigenge bw'Imana gusa bumanuka mu bana bayo bumviriza ivyo nama ndabikunda mu bisanzwe iyo wifitiye umubonano n'abantu bishobora kuba nko akurambika ibiganza sinibaza ko benshi bobigira emwe uvuga batumuvuga butumwa kanaka yandabise ku ibiganza none Imana ishimwe ico gihe ibyo bituma abantu baraba uwo muvuga butumwa rero ariko namba ushoboye guhagarara hagusuka igishi ijambo maze ukareka mwemu yera ngo akize buri mu wese reraho n'ubuntu rwose bw'Imana gusa hanyuma rero Imana ikaronka mashinwe yose y'icubahiro nta gitutu c'ikintu ico ari cyo cyose ku wundi muntu n'umwe nicyo gituma jewe mu gikorwa cyanjye impamvu ntigera nshikira benshi rwose kiretse rero ejo mu ijoro twagerageje gusengera benshi bashoboka ariko kurambikana kw'ibiganza mu bisanzwe ni mu ijoro nkumbure gusa mwemu yera aza neza hagati muri twebwe maze akigaragaza wenyine akimenyekanisha muri twebwe kandi kubw'ibyo nibaza ko ari ukuri yo umbure ashobora gukora mu bwigenge murabona rero jewe sinshobora kuvuga nti uyu mugabo cyangwa urya mugore cyangwa urya mwana murabona mpemu yeragenda mu nyubako maze akavuga uwashaka kuvugisha murabona uko niko akwigenga mu nyuma rero ibyo bizana ukumenya kuko ni sezerano ry'Imana kandi ibyo bizana ukumenya Imana mu mwitegenzo kandi bikamanukana no kuba ngaha kwiwe hagati muri twebwe twotegerejwe kubona maze tukanezerwa kandi uko biri kose muvuga mutemwe nari mugaye mu kiganza canje nari hariye jo mwijoro sisi sinatoye mitende na gatoye ivyo ntaho bihuriye namba kuri wewe byaramaze kurangira ico gihe nturi kuraraba ikiganza ca uriko uraraba isezerano urabona kandi ko vyivyo ntushobora kuvuga uti yemwe mwene data munaka ntiyigeze asenga isengesho ry'ukwizera Echankirindi rinaka ukuba hantu ku mwami niko guhambaye kwizera urabonye hantu marere irungije ijambo ryayo maze irabakiza rere cyo mwijoro sisi nubahu iriji sezerano ryanje ubugira kandi ndaza kugerageza rwose kurishitsa muri iri joro nina bishobora kandi ubu muntu munaka yavuze ati ntiwashimikiye kugisomwa cawe jo mwijoro oya si sinagishimikiye ko kubera reka ndababwira impamvu nari ngiye kwigisha icigwa kinaka umugabo ndibagicari yarico ariko Imana mutunzi w'ikigongwe hanyuma ntangura kugerageza gusigura ukuntu Pawulo yigishije hari yavuga ati twebwe twamyeho ubwa mbere igihe kimwe kindi giye gusumbiki twari twarapfuye twishwe n'ibyaha n'ibigabitanyo ari Imana yazuye ibagira abazima ubu murabona imbere yuko hagira ikintu kizugwa hategerezwa kuba ikintu ngaho kizura ibyo nibyo rero murabona namba mwaramenywe n'Imana ubwa mbere na mbere rero muca muhinduka igice cy'Imana kandi uburyo bumwe bwo kuba umuhungu w'Imana cyangwa umukobwa w'Imana mutegerezwa kuba igice cy'Imana hanyuma n'Imana ntiyikwijita abafise ni ngombwa n'ibyo kuko hari imwe isoko rimwe gusa ry'ubugingo budashira naryo n'Imana kandi niyo yonyine ifise ubugingo budashira murabona rero kandi mwari igice cyayo kuko muri kimwe mu bigize cyane mu byiyumviro byayo kuva mu itanguriro kandi ibyo kubera yuko yabiyumviriye mu itanguriro bituma haba uko gukwega gutoye kukwekereza kuri we. Icyo nicyo gitegerezwa kuzugwa. Bamwe muri bo ntibazokwigera bazugwa, ntibagufise. Ni nkuko mwoshira agatete k'ikigori mu ivu katigeze kugira uko koba ari kose, asangwa atari ubuto bw'ubuzima gafise muri ko, ntikazigera kwazurwa. Ariko urubuto rw'ubuzima rutegerezwa kuba rurimwo ubwa mbere na mbere. Kandi mfise kaga kuru kerekiye rya muhukuma akagendana n'inkoko kazi n'imiswi, kuko yari yaraberaguye kandi yaravukiye hari yariko. Ntiyigeze yumva imeze neza nk'iyo miswi, kandi murazi igihe nyina yaca ngahi gasemerera yumvise ijwi ryumvikana nk'iryoroshe cyane kuri iyo. Kuko mwibuke yari nk'uko ubwa mbere na mbere yategerezwa gusa kwitahura gutora ikibanza cyayo. Uko ni kuwizera wese ameze, ntiwavutse ku by'iyisi. Mwaremwe mu ishusho y'Imana ngo mube abana b'Imana, kandi ntimurabo mu kinyenkoko muri nkukuma. Kandi murazi nagiye kuri iyo nkukuma, none sinari ngishobora gusubiza amaguru ku isi. Rero nashiye navuze igihe kirekire kirenze, hanyuma nibagira igisomwa canje. Icyo cyari cyo ndatakaza ibyo nanditse n'ibindi byose. Nariko ndagira ibihe bibi cyane, ariko nuko byari bimeze nako nariko nivugira iyo nkukuma gusa. Ubu rero iyo nkukuma Imana murazi, Imana igereranya abahanuzi bayo n'inkukuma. Nayo nyine ubwayo yiyita inkukuma, yo ni inkukuma Yehova, inkukuma Data. Kandi impamvu igira iby'inkukuma ishobora kuguruka hejuru cyane kuruta inyoni iyo ari yo yose hano, kuko yaremwe ukuntu gutandukanye n'iyindi nyoni iyo ari yo yose. Rero ntiyubaka icyari cyayo ku isi nk'inkoko n'ibindi, ari kiduga hejuru kubaka icyari cyayo. Kandi ikindi kintu ni uko ari inyoni ikozwe mu buryo budasanzwe. Rero hamwe igisiga cyangwa igikona cyangwa ikinyakabaka cyangwa iyindi nyoni iyo ari yo yose yogera zigeza kuyikurikira hejuru mu kirere, yoshwanyagurika ntiyaremewe ibyo yoyo. Ategereza kwa kuba umuntu adasanzwe kugira ngo aduge hariya hejuru. Amababa yayo arakomeye kuruta iyindi nyoni iyo ari yo yose, kandi ijisho ryayo rirakaze kuruta iyindi nyoni iyo ari yo yose. Kandi uko iduga hejuru niko irushiriza kubona kuremwe. Inyoni zimwe zimwe iyo ziduze kure aho zishobora gushika zica zihuma nk'ibihungarema, kandi nuko biri ku emwe. Iyo bapfuye kuri irya nemeraho, rero ntaco bayizi ku iminsi y'ibitangaza yaraheze. Kubera iki? Ntiba shobora kuyibona. Ariko inkukuma zishobora kuja mu majuru, kandi mu majuru y'ijuru hariya hejuru, mbega vyoma ariki kuduga hariya hamutoba ushobora kubona. Yo, ndanezerewe cyane kuba umwe muri bo, nkaba nifatanije n'icyari cyuzuye izo nkukuma. Reka tuje mu isezerano rya kera mu gitabo cy'imigani cyanditswe na Salomo, umwe mu bantu b'ubwenge kuruta abandi bo ku isi uretse umwami Yesu. Ariko we ntiyari ameze nka Salomo neza. Turabye ukuntu Salomo yari umuntu yabyawe n'umugore, kandi yari yabyawe na se wo ku isi, Dawidi. Ariko Yesu yari yarabyawe n'inkumi, kandi ntiyari umuntu nk'abandi, ariko yari Imana. Imana muntu, kandi yari arengeye kuba umuntu, yari urengeye umuntu. Ariko Salomo yari umuntu gusa nkanje nawe. Hanyuma yasabye Imana ubwenge kugira ngo arongore ubwami bwiwe, kandi yari afise ingabire y'ubwenge, umuntu w'umunyabwenge tutarigera tumenya uretse umwami wacu. Yanditse imigani kandi niyumvira ko ari myiza cyane. Kandi ubu tugira tuzingure mu gitabo cy'imigani igice cya mbere hamwe acanke igice cya kabiri, nako n'imirongo ya mbere mikeya y'imigani igice cya kabiri. Dutangurira ku murongo wa mbere imigani igice cya kabiri, dutangurire ku murongo wa mbere. Kubandanya aho Salomo impanura abahungu biwe, mwana wanje hamwe wo kwakira mumbabarire. N'imigani gatatu rimwe mumbabarire, naravye ngaha kuko gitabo canje, none ndabona ko ari imigani gatatu atari rimwe canke kabiri. Mumbabarire, imigani gatatu rimwe. Mwana wanje ntuze wibagira ukwigisha kwanje, ariko umutima wawe witondera amabwirizwa yanje, kuko bizokongera ku iminsi myinshi n'imyaka yo kurambya ubugingo n'amahoro. Ubuntu n'ukuri ntibikuve ko ubipfundike mu izosi ryawe, ubyandike ku gisate n'icyo mutima wawe. nihuzobo nagushimwa bonu genge bushitse mu maso y'Imana n'abantu witsigire uhoraho n'umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe umumenye mu ngendo zawe zose nawe azogorora inzira zawe yoni yumvira ko ari icyanditswe cyiza kuruta ibindi rero ubu nshaka gufata igisomwa kivuye mu murongo wa gatanu ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe rero iki ni igisomwa kidasanzwe kubw'igihe tubamwo kuko atanke kubashinga bashimangira ku mashuri no ku bwenge bw'iwacu ku bintu ni gihe icyo cyo kwiga ariko turabona ko iri jambo cyo kimwe n'ibindi byanditswe rifise ikibanza cyayo cyaryo kandi nizeye ko Imana iza kutumenyekesha aho icyo kibanza kiri ubu turungika abana bacu ku ishure kugira ngo baronke ubwenge hanyuma rero bahejeje ishuri y'indimburo tubarungika mu mashuri yisumbuye kugira baronke ubwenge buruta aho kubyerekeye ubumenyi hanyuma rero bahejeje aho abana bamwe mbere bagirigwa ibakwe bakaja muri kaminuza guheraheza amashuri yabo n'ubwenge kubyerekeye ubumenyi ibyo nibyo basabwa na kenshi kugira ngo uronke akazi utegerezwa kuba ufise n'imiburiburi ubwenge bw'amashuri yisumbuye canke kaminuza canke ibindi naho biri uko umunyabwenge Salomo yatubwiye ati ntubyishimikize si ku bwenge bw'iwawe ntiwishimikize ibyo bintu kuko turibaza impamvu yovuga ikintu nk'iki ni kubera yuko gutahura kw'iki gihe mu bisanzwe n'ubwenge bw'umuntu nabwo bukaba bunyuranye n'ijambo ry'Imana niyumvira ko ari cyo Salomo yariko aragerageza guhanura abahungu biwe ntikwari kuba abatazi gusoma no kwandika ariko ntibishimikize ubwenge bwabo kandi niyumvira ko yoba impanuro nziza muri iki gihe iyo tubwira abana bacu n'abana b'Imana yuko ari byiza kuronka inyigisho nta kintu na kimwe kizirwanya ariko igihe izi nyigisho zinyuranye n'ijambo ry'Imana rero ishimikize ku ijambo maze ureke inyigisho zawe zigende murabona kubera ijambo inyigisho zizogufasha kandi zigwa akazi keza nkumbure igihagararo cyiza mu bantu bize ariko ibyo ni byiza cyane ibyo nkumbure bizoba ubufasha buhambaye kuri wewe ubufasha mu by'ubutunzi no mu buryo bwawe bwo kubaho zituma imibereho nkumbure imera neza gusumba kuri wewe ariko wibuke ikintu kimwe mwana wanje utegerezwa kuzopfa ntibiraba inyigisho zingana gute ufise ubumenyi bungana gute ushobora kwegeranya utegerezwa yamara guhangana n'urupfu kuko byanditswe yuko abantu bategerezwa gupfa hanyuma y'ibyo n'urubanza kandi Imana igihe urupfu si rubi cyane ariko kuja mu rubanza n'ibyo bibi rero ushobora gupfa ariko inyuma y'ibyo n'urubanza kandi Imana ntizokubaza amashuri angahe wari ufise igihe wari ngaho isi ubumenyi bungana gute wegeranije namba wararonse urupapuro rw'umutsindo ruhanitse mu tugenegene cyangwa urupapuro rw'umutsindo wategerezwa kuba ufise nk'umutsindo nk'umukozi w'Imana ibyo si byo ugiye kuzobazwa ariko ikigiye gusabwa kuri wewe n'icyo wakoze ku byerekeye gutahura ijambo ry'Imana ibyo nibyo bisabwa impamvu y'ibyo ukwiga kwawe ni kwiza ariko ijambo ry'Imana n'ubugingo ijambo ryanje n'ubugingo kandi kurimenya n'ubugingo kandi we yavutse ati kumumenya we n'ijambo rero ushobora gusa kumumenya mu ijambo kuko we n'ijambo ibyo ni byo buryo bwonyine uzomumenya ni mu ijambo umuntu umwe yoshobora kuza maze akavuga ati iki ni imana canke kiriya ni imana canke iki ni imana canke iki ni ciza kandi kiriya ni ciza ariko dusubira ku ijambo nibyo kuri kandi ijambo ni nk'inyenyeri yoco mu gaturuturu ni inyenyeri y'ukuri ntaco bitwaye ahantu isi iriko irazungurukira iyo nyenyeri yo mu gaturuturu itumberanye n'isi utumbereza indengamerekero ukurikije inyenyeri yo mu gaturuturu y'iyama iri hagati y'isi izindi nyenyeri zizungurukana n'isi ariko inyenyeri yo mu gaturuturu iguma hamwe rero indangamerekero ni mpemu yera kandi yo nkingi yawe yawe wishimikiza yoba ari inyenyeri yo mu gaturuturu ku buryo mpemu yera zokwama yerekana ijambo mpemu yera ntazokwigera kurongorera ku kindi kintu icyo ari cyo cyose atari ijambo rye rero ni gute umuntu yakira nemera mu gihe inyuranye n'ijambo kandi rero akaguma avuga ko afise mpemu yera mpemu yera yabigize kure yo bigiza kure y'ibyo bisaba mpemu yera kuberekeza ku ijambo kuko we ni ijambo kandi ashobora gusa nk'uko isuma ku mu ndangamerekero irabana gusa n'inyenyeri yo mu gituruturu iyo niyo nzira yonyine ishobora gutumbera kandi mu gihe mpemu yera ariwe ni ijambo ni mwanditsi kandi ubeshaho ijambo ni gute ashobora kwerekeza umuntu ku kindi kintu icyo ari cyo cyose atari ijambo rero igihe umuntu avuga ko afise mpemu yera kandi akemera ikintu kinyuranye n'ijambo byerekana yuko atari mpemu yera w'inkomoko afise murabona ishobora kuba ari mpemu sinoharira kuri ibyo ariko si mpemu yera wa Kristo rero murazi akenshi bafata impemu za bamwe n'abandi rero ibyo byerekeza nko mu mugwi w'abantu ku kintu kinaka ariko ntikizoberekeza kuri Kristo ariko mpemu yera iminsi yose yerekeza kuri Kristo kandi Kristo ni jambo turabona ibineza muri Bibiliya canke ndabibona nkumbure noshobora kuba nihenda ariko mu vyiyumviro vyanje ariko sindavyibaza kuko ivyo bi ntiwishimikize ku bwenge bwiwawe bw'ibintu niwishimikize ku bwenge bwiwawe rero uzotegerezwa kuva mu nzira nziza ntushobora kwishimikiza kugatsiza ku bwenge bw'umuntu wari we wese iyo ari ibijanye n'ubugingo kuronka ubugingo utegerezwa kwishimikiza ijambo ubwo ni ubu ubugingo turabona ubu kuva mu itanguriro turabimenyeshwa neza kuva mu itanguriro yuko Imana yahaye umuryango wiwe wa mbere ku isi ijambo ngo riwubesheho ijambo ryayo ryonyine ryari kubabeshaho rero ibyo ntibyari biciye mu kurya imfungurwa n'ibindi ariko ijambo ryayo ryababeshaho ibihe bidashira kandi igihe cyose bagumije iryo jambo babaha ibihe bidashira ariko iryungane ritoya rya mbere ry'iryo jambo ryashyizwe hatariho umugozi wose waracitse maze ubwoko bw'umuntu butibukira mu rupfu murabona ubu turabibona Eva atagukekeranya yari umuntu azi ubwenge Eva atagukekeranya yari umuntu azi ubwenge uwa mbere yapfuye muri Adamu uwo yari umwana w'Imana na Eva atankeka akaba ahantu hatabaho icyaha nta kibanza cy'icyaha atankeka ategerezwa kuba yari afise imboni iteye igomwe y'uko Imana yari iri kuko buri muhingamo we n'umugabo wiwe baratembera ahantu hapfutse mu itongo ku mugoroba maze bakaganira imbona nkubone n'Imana mbega ikintu kidatahuritse yuko umuntu yogendana imbona nkubone n'Imana buri munsi hanyuma rero yohindukirira ibyiyumviro by'ikintu cyamutumye yiyumvira kuje kure y'ijambo ry'Imana turacyabifise barabemeza cyane byoroshe kujya kure y'ijambo ry'Imana baramaze kwicara mu nyonga z'Imana ukubona ijambo ry'Imana ryigishwa ijambo ry'Imana rigaragara imborerwa n'abanyabyaha bazi imbere yahavugirwa ubutumwa maze bagahinduka kandi bakabibyare mwe bishasha muri Kristo abantu b'ingesombi bakaba bapfasoni n'abashinga naye hanyuma rero bagatera ibitugu ico kintu gihezage cabarongoye kuri buri buno bugingo hanyuma bakonone karira inyuma y'ikintu nkanemera kugira ngo bahinduke abantu bazwi kuruta canke kuja muco bazokwita urwego rwo hejuru rw'abantu yemwe muri mu rwego rwo hejuru rubaho abahungu n'abakobwa b'Imana rero ndakunda abandi abantu gusumbaho noba ndi kumwe n'abami n'abantu barurangiranwa n'abantu bose bandi mu buryo mu guciye bugufi w'abantu namba batazi gutandukanya kuryo n'ukubamfu mu gihe bazi Imana kandi bakayikunda maze bakayikorera abo ni barurangiranwa bo mwijuru kuri jewe ego mugenzi rero ariko turabona ko Eva yahenzwe byoroshe na Satani amukura ku ijambo ry'Imana kandi yicimikije ubwenge bwiwe bwite kuko Satani yari yiteguriye ikintu kinaka kuri we kitari ugutahura nyako ku Imana ariko yari afise ikindi kintu yabwiwe n'umwansi Satani kandi baracemeye rero turabona ingaruka yibi byatiburiye ubwoko bw'abantu bose mu rupfu kuko mawe wa mbere wo ku isi yishimikije ubwenge bwiwe bwite bunyuranye n'ijambo ry'Imana kandi yatiburiye ubwoko bw'abantu bose mu rupfu none muravyizeye iryo ni jambo yemwe umugore ya Mari ishengero muri Bibiliya rigereranywa n'umugore kandi ishengero uno munsi rishobora kwemera umurundo w'inyigisho za nemera kandi rikinjiza ikoraniro ryose mu gutandukana n'Imana abo bantu bemera ivyo bintu mu gishingo c'ijambo ry'Imana bameze nyene nka Eva kandi byarakozwe kenshi na kenshi gushikaho ururunganwe rwose ruja kure ijambo ry'Imana kandi ijambo rigaragajwe ijambo rirahishurwa ntibaryemera kuko ntibazobikorwa kuko bishimikiza mu bwenge bwabo bwite iri shengero ryubatswe ngaha ni kibanza ciza n'idini rihambaye n'umunywanyi wo mu guhambaye w'abantu kubera iki kutokwiyunga nawo zovyizera ntiwizera iby'ubwenge bwawe bwita ariko wizera ijambo ry'Uhoraho rero byahereye amaherezo mu rupfu rw'ubwoko bwose nk'uko navuze cyo kimwe n'ubu ku bantu benshi bishimikiza ubwenge bwabo bwite n'inyigisho zabo zanemera n'ibindi bavuga bati ijambo ry'Imana si ryose ari ukuri yuko bimwe muri ryo byahumetswe kandi ibindi bitahumetswe ushobora kugira ukwizera Bibiliya gute namba igice cyayo cyarahumetswe kandi ikindi gice ntigihumekwe namba rimwe ijambo rimwe ari ikinyo mareri ikintu cyose cyo tegerezwe kuba ikinyoma ni byose ari ukuri neza na neza ukuri kandi amwe muri aya mashuri bita ya Bibiliya yononekaye yigisha ubumenyi bw'abantu umurundo aho bateranira mu nama maze bakavuga bati ubu ni mwumvirize namba iminsi y'ibitangaza yararangiye mu gihe cy'intumwa kandi abantu benshi bari munsi ya musenyeri cyangwa umuntu wo hejuru bo kwicara hariya maze bakavuga bati yemwe namba nshobora kwemeranya nawe atankeka nkumbure noshobora kuzoja mu kibanza ciwe rero mwishimikize ubwenge bwanyaho gushikama mugahagararira ijambo ry'Imana ibyo nibyo bituma ibyo bintu igihe umuntu umwe yari mu bihari by'ikori rero bambwiye bati rero abacejwe imibereho y'ishengero bawe nta kindi baratarudu ikinisho ndibaza navuze nti iyo mba mfise ubucejwe imibereho y'ishengero munama afise icyumviro tudahuza maze ntahaguruke kandi sindaburiko arabivuga ko atoserukiriya icyo aziyumvira ko nomwirukana muri urwo rwego ego mugenzi naho vyoba bihushanye nibyo nizera nshaka yuko aserukira icyo yiyumvira ko aricyo icyo nico namushiriye hariya kuraba icyo abivuga ko ariko turaba fise murabe Yesu yavuze muri Uwera Yohana cumati intama zanje zumva ijwi ryanje ijwi ijwi mu bisanzwe ni jambo ryiwe iyo ariko aravuga intama zanje zumva ijwi ryanje ijwi ryanje ryaremejwe kuri boko ari ukuri byagaragaye yuko ari ijwi ryanje ubu murabe ntibategerezwa gukurikira irindi ijwi iryo ari ryo ryose ntibazobikora intama zanje zumva ijwi ryanje kandi zitazi ntizomukurikira mu yandi majambo ntibazotahura ijwi rya teolojiya ririko ririgisha ibinyuranye n'ijambo intama ntizitahura ibyo nk'uko yankuko mijoro iheze itoshoboye gutahura ugukokoza kw'inkoko kazi ntibabitahura kuko yari nk'ukuma kandi nico kimwe n'umwana w'imana w'inkomoko yavutse ubwa kabiri batahura ibintu by'imana byonyene rero umuntu umwe avuga ati yemwe ubu murabe niyumvira ko mwoshobora gukora ibi nizera yuko ivyo bitameze uko nizera yuko imitsi y'ibitangaza yarengaye sinizera yuko ivyo ari ugukira indwara kuvuye ku mana sinizera ibi rero umukristo yavutse ubwa kabiri ivyo ntibizokwigera vyinjira mu matwi kiwe ntatahura ivyo na gatoyi none ni gute umuntu yizera imana yoshobora kandi ashobora gusoma bibiliya amaze akabona yuko ari wa wunde cuno munsi no mu bihe bidahishira azokwigera yemera ikintu nk'ico sindabitahura rero nti bishimikiza ubwenge bwabo bwite nyene nka akayoyi ufata akayoyi agatoyi maze ukareke kavuke kandi ukareke kegamire rimwe igikiriza ca nyina kamwonka amaberebere ashushe kegamira gatwe kako ku gikiriza ciwe naho koba akamaza amasaha makeyi inyuma y'umunsi umwe canke ibiri rero gakure kuri nyina maze ugashire ku gikiriza c'uwundi atari nyina kazotera utugere twako mu kirere maze kavuze induru si nyina murabona kamaze kuronka ikintu kinaka cako kuko ni gice cuyu nyina kamere yamaze kugaha uburyo bwo kumenya nyina wako kandi namba kamere yaratanze uburyo kukayoya bwo kumenya nyina waho ko aho kavukiye birushirije gute umwana w'imana yavutse na mpemu yera azi nyina wiwe arazi kuko yabyawe n'ijambo kandi atahura ijambo mushira ahantu ataza atankeka ntazoba ari mu kibanza ciwe azohasohoka yihuta uko ashoboye kuko afise ntiyishimikiza umuntu umwe avuga ati rero rindira mukunzi uyu ni nyoko wawe ubu si nyina kuko gafise uburyo bwo kumenya yuko kari igice cy'uyu nyina uwo ni nyina nta wundi n'umwe ashobora kwegera afa kwigera afata ikibanza ciwe arazi nyina wiwe bwite murabe uko biri ukuntu mu by'ukuri bimeze uko imana yakoze ikintu cyose mu bwoko bwacu ibitungano mu bwoko bwabyo kenshi mu kwegeranya ibitungano twazana ubusho bwuzuye bw'ibitungano n'utunyana dutoya nahora nibaza ukuntu zokwigera zimenya za nyina zazo rero zamanuka zivuye mu misozi ibitungwa byose biri hamwe bivanze inka iri kumwe n'inyana nkumbure akanyana gatoyi gashonje kotegerejwe konka gatoyi iyindi atari nyina namba gashonje byukora ariko iyo twazihagarika zivuye kurisha iyo nyina yatangura kwinyuranganya muri ubwo busho bw'inka inyana gushikaho iboni yayo hanyuma inyana igaca yiruka kwa nyina irazi kurya kwabira kwako nako karazo kwabira kwayo rero irabira kubera irya nyana n'izindi nyana zirabira gushikaho udashobora kuniyumvira ubwawe wiyumvira ariko iriya nyana ntoya iraja gutora kurya guhamagara kwihariye kwa nyina kuko ni gice ca nyina rero umukristo yavutse ubwa kabiri mu ijuru n'igice c'iri jambo nivyo uwundi nyina ntazomukurikira n'igice c'ijambo agumana n'ijambo kandi n'inzamba yovuga ijwi ritamenyekana ninde yo kwitegura gutabara niko Paulo yavutse arazi ijwi ry'ijambo muraba ukuntu ukuntu ibi bimeze ikiganza catoranijwe c'imana kibakurikira ahantu hose arazi yuko yatoranijwe yari mu kuri k'ubutumwa bwiza yarazi ko yavyawe na mpemu w'imana arazi yuko mpemu w'imana adashobora guhakana ijambo ry'imana rero ku bw'ibyo ntazokurikira uwo atazi muraba ukuntu
Notice
nariko nitegereza ngaha ibintu nari nanditse ngaha na nabisimbye ariko nashatse gusambonye igisomwa cy'ivyanditswe n'iyumviriye ko no vyisunze ubugira kandi muraba ukuntu intama ziwe bwite zatoranicwe zamukurikiye neza mu minsi y'abanyateoloji y'abahambaye cyane twigeze kugira baciye basohoka ubwo nyene kuko bamumenye baramenye iki jambo ryari ryarasezeranye ku bw'ico gihe baramenye icyo Mesiya yategerezwa kuba nk'igihe yaza kandi Simoni Petero yaraje kuri we uwo yari Simoni gusa icyo gihe kandi Andreya yari yagerageje kumubwira kuri ibyo uyu mugabo ni Mesiya yemwe Simoni mu bisanzwe nkumbure yari intagondwa kandi ntiyogiye ariko igihe yaja munyongaza Yesu igihe Yesu yavuga ati izina ryawe ni Simoni kandi uri mwene Yona rero turazi yuko Yesu yabwira intumwa ziwe ko yarazizi kandi we isi n'ijuru bitarabaho bari ibiyigitse ibigize ibyiyumviro vyiwe ku bw'ibyo mu kuba rurya rubuto rwari ruryamye muri we kandi akaba yarazi yuko ijambo ryavutse kandi ryari ryarasezeranywe yuko Mesiya yobaye umuhanuzi kandi igihe yabibona yariko araroba yaramenye yuko yotere insenga ziwe kuko yoyo yogiye maze akaba umurovyi w'abantu kuko rero hariya hari abandi bahahagaze babonye ca kintu nyene gikoretse hanyuma bacita imwe mumbi abo bari abanyateolojiya kuko ntibyari n'uburyohe bw'inyigisho zabo za teolojiya kandi baravyanse kuko bari bishimikije ubwenge bwabo bwite mu bigisha babo igihe Yesu yaza mu gushitsa kw'ijambo ry'isezerano kandi bari mpumyi birenze ku buryo batashobora kubibona bishimikije abavyabaherezi babo bavutse no kuvishengero ryavutse mu kibanza cy'iby'Imana yavutse rero Yesu yarabakarira ku bw'ibyo yavuze ati sesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo butashira kandi nivyo binshingira nta ibi byanditswe ndiko ndabasaba gusesa birababwira uwo ndiwe ariko ntibo kwishimikize ku by'ijambo ryavuze ariko bishimikize icy'ubwenge bwabo bwari bishimikize ubwenge bwabo bwite kandi byanditswe biratubwira yuko bari batwikiriye umwitwikiro wa teolojiya yabo wari warabahumishije muvuga muti mwene data Branham urashaka gushika kuki ndiko ndashika kuri ibi icyo kintu kiriko kiraba ubugira kandi gushikaho abagabo n'abagore n'abantu bazokwishimikiza ishengero rinaka biyunze naryo kandi bakurikira nkubabwira icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri ibyo babandanya nyene n'ibyo bishimikiza ubwenge bwabo bwite kandi batitayeho ijambo ry'Imana nk'aho ritigeze rinandikwa n'urubuto rutagira ubuzima mu buzima rufise ubuzima busanzwe ariko nta buzima bwa mpemu muri rwo bwo gusubira kubeshwaho umwitwikiro wari ku maso yabo rero murabi bari bafise ibyiyumviro byabo bwite by'Imana yoshobora kuba bari bafise imbono yabo bwite y'icyo Mesiya yotegerejwe kuba ariko ijambo ryaravuze icyo Mesiya yotegerejwe kuba rero murabona bari bafise ugutahura kwabo bwite kw'icyo yobaye atankeka ariko icyo umuherezi mukuru yavuze atabaherezi banje bose abo ndongoye rero igihe Mesiya azoza twarubatse urusengero runini yangaha twarakoze ibi byose kandi Bibiliya yavuze iti azoza n'ingoga mu rusengero rwiwe n'ibi bintu byose kandi niyabikora Mesiya azoza neza ngaha maze yimenyekanishe muri twebwe kandi avuga ati ndi Mesiya nashitse ndurya Mesiya mwari murindiriye rero igihe yaza yaje mu buryo butandukanye nubwo biyumvira ko yojemwo ntibamumenye ntibamenye uwo ari we ariko ibyiwe Yo namba byari kugenda gutiga imbyarya imwe yaraje hari yamaze ikavuga iti ni ndi Mesiya ndi umwigisha uyu n'uyu bari kuvyakira ariko igihe uje ku muntu yavutse mu buryo bw'umburu vyaro rutagorotse umukurikirana atanyigisho zo mwishure iryo ari ryo ryose yigeze kujamwo kwiga ata seminare yiyakize ata karata y'abanywanya ariko yari insiguro y'ijambo ry'Imana yagaragajwe ibikogwa jewe nkora bibabwira ubwo ndiwe ni ntakora ibikogwa byasezeranywe ko nokoze rero ntimunyizere mbega ntimwobigereranya n'uno munsi igihe mpemu yera azozira ibyo bashaka gushyira ku kindi gihe kinaka igihe azozira mu gikogwa no mu kugaragaza ubushobozi bw'iyo bw'ubugingo budashira abantu bashaka kuvyita umushikuzi yeruye kuki bariko barishimikiza ubwenge bwabo bwite kandi si ijambo ry'umwami.
You know that's right.
Murazi yuko ivyo ari byo ukwimenyekanisha yuko Imana insiguro yayo bwite n'ukugaragara kw'isezerano. Umbure ndaja kubivuga ndavyerekane neza iyi Imana ivuze ijambo ntikeneye umugabo n'umwe cyangwa umugore n'umwe cyangwa uwundi wariwe wese wo kubisigura iyi ivuze yemwe muvuga muti Imana ishaka kuvuga iki Imana ishaka kuvuga nyene icyo yavuze ko ishaka kuvuga murabona none ni gute insiguro ijambo ryayo bwite muri mukurishitsa Bibiliya yavuze iti inkumi zosama inda yarabikoze emwe ibyo ntivyokeneye insiguro nimwe Imana yavuze iti nihabeho umuco kandi wabayo Imana yavuze kandi yuko mu minsi ya nyuma yosutse mpemu wayo kubari n'umubiri bose kandi yarabikoze ibyo ntibikeneye insiguro nimwe ibyo bikeneye gusa ukuvyakira umuntu umunaka wo kwakira icyo Imana yakoze ntibikeneye insiguro Imana insiguro ijambo ryayo bwite Imana yasezeranye ibintu tubona umunsi ku munsi yuko yobikoze mu gihe cya nyuma muri iki gihe abantu nk'uko byari biri muri icyo gihe bishimikiza ubwenge bwabo bwite umwungere wanje yavutse yuko ibyo ari ugushikuza ariko Bibiliya yavutse ko byoshitse n'ubwenge bwandi ugiye kwishimikiza ko Bibiliya yasezeranye mu minsi ya nyuma y'uko ishengero ryo mu gihe cya Laodikiya ryotunze cyane kandi rizoba ryihagije canke mu kwihaza ubwaryo ndi umutunzi nta kindi na kimwe nkeneye nicaye nk'umwamikazi kandi riratunze kandi yavuze ati nguzi yuko uri umutindi rero ibyo ni igihe cyose cy'ishengero ishengero ku ishengero ry'i Laodikiya ugenda menye impumyi umutindi wafutanye kandi nta byuzi byicaye mu butunzi bwaryo ibihumbi n'ibihumbi ibihumbi by'abanywanyi hafi ubutunzi bwose bwo mu isi mu kiganza cyaryo ubishyize hamwe byose gushitsa ubu n'ishengero katolika n'abaporoti hamwe mu gihe bariko baraja hamwe bafise ubutunzi bwo ku isi. Turakenye muri iki gihugu n'imiburiburi turiko turagurana ku makori azorihwa mu myaka 40 guhera ubu niko bambwira niko bavuze mu kinyamakuru Life Lai na makori turiko turakoresha ubu azorihwa mu myaka 40 uhereye ubu umwuzukuru wanje mutoyi namba Yesu agitebaganya makori azoriha niyagira imyaka 40 turiko turayakoresha ubu tuyarungika nk'imfashanyo mu mahanga mu gihe abahindi bacu bwite n'abandi bariko baricwa n'inzara tugerageza kugura kugigura imigenderanire ntugigura imigenderanire ntugura ubugenzi oya ariko nibyo turiko turakora uko niko tumeze akwaka abantu amakori ku bintu byose bakoze ikori akandi ntituzova mu myenda y'intambara mu kiringo cy'imyaka amajana rero ndibaza yuko twavyinjijwemo n'abapolitike kandi rero ntitwategerezwa kumera uko ntiyaco tuma tumera uko ariko amashengero ubwayo yaratunze hafi ubutunzi nka bwose bwo ku isi niko Bibiliya ivuga buri mu ishengero katolika ibyo ni mpemu Uburusiya bwabwirukanye nico gituma Uburusiya bwariciye iyo niyo yabaye intandaro yo gushinga imizi ku bukomunista kuko ishengero ryigisha ko ryari ikintu kinaka mu gihe ritari ritandukanye n'ayandi ku isi igihe twari hariya muri Finland urya muhungu muto yazutse mu bapfuye hari abasirikare b'Abarusiya bahagaze bemye gisota maze bavuze bati tuzokwakira Imana ishobora kuzura abapfuye. Twarubatse amadini n'amashuri ni inyubako, ariko twananiwe gukora icyo Yesu yatubwiye gukora, kwari ukuvuga ubutumwa bwiza. Twagerageje kwigisha isi, ntiyigeze avuga ati mwigishe isi uwuziga zokizwa. Mutegerezwa kuvuka bwa kabiri kuzura mpemu yera. Iyo niyo mpamvu twananiwe cyane. Ahariho hose murabona dufise ubutunzi, dufise icyo kintu. Ubu ni iki kizoshika kandi giheri no shengera inama mpuza amashengero yo kwise izoja hamwe. Ntimushobora kubona ubuzoba ari ku burongozi mwe bw'aba methodiste n'aba presbyterian. Ntimushobora gutahura ibyo namwe musigaye n'aba pentecoste nyene muvuga ko mutazohinjira. Muzohinjira bitari uko idini ryanyu rizosambuka. Muzokora kumwe cyanke ikindi biri imbere yanyu neza, mutegerezwa kubikora. Ni itegeko kimenyetso cha gikoko kandi vyo niko biri neza na neza gukora kwa madini neza na neza. Ndashobora kuvyemeza na Bibiliya. Ni kimenyetso cha gikoko yari maraya yari afise abakobwa baba maraya, kandi turazi yuko uko ari ukuri. Amadini yitunganije ni gihushane n'ijambo kandi ni antikristo mu mikorere yayo. Si ikintu cyose dusanga hari yakiri antikristo, ariko mu gutunganywa kwayo uburyo bwo gukora kwayo ni antikristo, kuko kirwanya ijambo ry'Imana. Kandi uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gukora kwa madini nuko bumeze. Nibyo murabona kandi mwishimikize kubwe bw'umuwundi muntu. Ubwenge bwabaho kwishimikiza ubwenge bw'Imana muvyo Imana yabuvutseko. Iyo niyo mpamvu ari kinyoma abahungu baraca mu maseminari atanga inyigisho nziza, baraca muri ayo mashure bita ya Bibiliya, kandi nkumbure bafise umuhamagaro w'Imana mu mitima yabo. Baja hari yamaze bakabutsa inyigisho n'imbono imwe yuko naka na naka babivutse musenyeri naka na naka yarabivuze, urya yarabivuze, inama y'abantu yarabihurije kuku niko vyogenda. Sinitayeho icyo uwo ari we wese avuga. Yesu yavuze ati reka ijambo ry'umuntu ribike inyuma, ariko iryanje ribe ukuri. Ntacyo bitwaye nyene ryo uwo ari we wese iryanje ribe ukuri. Rero tumenya gute ukuri uko ariko. Igihe Bibiliya ivuze yuko ikintu kinaka kizoshika, yuko ikintu kinaka kigiye kuzoba kandi kigashika uko, rero Bibiliya yavuze iti muri iryo hari ubutunzi bw'isi nzahabi feza. Rero namba turi ku gipimo cy'inzahabu, kandi hari icyo dukenye. Ubu ni giki kigiye gushika, ni giki kigiye gushika. Muratse abantu batunze bo muri iki gihugu, aya mahinguriro manini n'abatunzi baba dandaza wisiki n'ibitabi n'ibindi nk'ivyo, ntibazokwemera guhindura amafaranga. Rero ikintu cyonyine gisigaye cyo gukora ni ukuyagurana, kandi hari ahantu hamwe honyine dushobora kuyagurana. Kandi igihe tubikoze tugurisha ubusa muragwa bwacu kuri yo, ivyo ni byo. Rero ni kimu muzokora nkuru butunzi bwayo bwo gukora. Nta na kimwe kindi gihari mushobora gukora. Yo banu, nimwiyumvire ko na mwo kwiyumvira ko ndi umusazi, ariko igihijwe ryanje rizocecekeshwa n'urupfu. Aya mabanda zobandanya avuga, kandi muzomenya yuko ivyo navuze byashitse. Nobaye umuntu atagira ubwenge gufata igihagararo nafashe no kurwanya kino kintu. No noba ndwanya Imana, noba ndwanya ikintu cyose cy'Imana. Nambari iyo mbanara mu makosa mu byiyumviro byanje no mu muhamagaro wanje, icyo kintu coba kigwanya Imana. Ariko nafashe igihagararo cyanje kuko nabibonye ngaha mu ijambo, n'ijambo ry'Imana. Rero ndabibona bigaragazwa byemezwa yuko ari ukuri. Iyo niyo nsobanura Imana itanga ku ijambo ryayo. Insobanuro y'Imana bwite ku ijambo ryayo n'ukuntu irigaragaza kandi ikarigira ukuri. Abafarisayo bimpumyi bari hehe? Ni giki cyabahumishije kuko batemeye uguhishurwa cyane ukugaragara kw'ijambo? None yihe mpamvu no munsi ituma amashengero ari abimpumyi? Ni ukubera batazokwemera uguhishurwa kwagaragajwe. Nambi ijambo rivuze uko kandi ryahishuwe, maze rero rikemezwa gushikaho batabyemera. Iyo niyo mpamvu abayuda gushika uno munsi ntibazoryemera. Ntushobora kubabwira ibya Kristo kuko umwitwikira uracari mu maso yabo barahumishijwe kandi shengero ntushobora kubabwira iby'ubutumwa bwiza bwuzuye n'ubushobozi bw'Imana kuko Imana y'igisi yarabahumishije kukuri kw'Imana kandi bishimikiza ubwenge bwabo bwite igihe abagore baza mu ishengero bakandi bakamwa imishatsi yabo kuko umwungere wabo yababwiye ati yo ibyo ni byiza cyane urya muntu n'umusazi ariko bibirya yavuze yuko yagize nabiyo abagize nabi iyabyabikoze yuko Imana yanka kwishura amasengesho yiwe kandi bamwe muri abo bagore bakora iki bintu biteye isoni kandi bagerageza kuba umuvuga butumwa rero yakoze iki bintu bibiliya yavuze yuko atashobora gukora ibyo nta na kimwe muri ibyo ariko idini rizovyakira kandi rimushireho maze rimurungike hanze bariko barishimikiza ubwenge bwabo bwite ijambo ry'imwe ry'Imana rishizwe ahatariho canke risobanuwe nabi canke ritemewe bisambura umugozi wose umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa kiretse ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana bishoboka gute bagore mu nyumva nigisha ndwanya ibi bintu byo akwambara amakabutura no kwisiga amarangi n'insokozo y'iyo mishatsi migufi ya n'ubwoko bwose bw'ibyo kandi buri mwaka iyo ngarutse muracicaye kwa kundi n'ukubera muri ko murishimikiza ubwenge bwanyu bwite mu gishingo c'ijambo ry'Uhoraho kandi abungere kuki mutagira isuku mu ishengero ryanyu kuko mugiye kuja muri nemeraza yanyu ry'idini mu gishingo c'ijambo ry'Uhoraho nibyo ntimwishimikize ubwenge bwanyu bwite yemwe ntimwishimikize ubwenge bwanyu ariko ku ijambo ry'Uhoraho ntibo byemera kuko ntibo kwemera kugaragara Yesu yaje nu ubutumwa bwiza neza na neza uko yavuze ko yoje na kenshi Yohana yari yarazaniwe gatoya igihe yari yashizwe mu ibohero kandi yari hariya kandi yari yigishije yuko hariyo ukuza kwa Mesiya urutaro rwiwe rwari mu kiganza ciwe azokubura imbuga yiwe neza maze umuguru kabuturirire mu muriro utazima kandi azokwimburira ingano ziwe mu kigega Emu yera yosohoka yo dudubiza muri we nk'isoko kandi rero igihe yabona Yesu aje ku rubuga ubwo bwoko bw'umuntu mutoya atekereje kandi yicisha bugufi bahemunurira hano hose yiruka ngaha kubw'ubuzima bwiwe na hariya kuki ntiba Yohana ntiyoshoboye kubitahura rero yarungitse bamwe mu bigishwa biwe kuraba Yesu namba by'ukuri yaruriya mbega ibimaramare kuri Yesu nyuma y'ukuri ya muhanuzi yari ahagaze hariya mu mazi afise ijambo ry'Imana yavuze ati ndamuzi kuko nabona mpemu yera fi yamugwa ko mu ishusho y'inuma Imana ukivuye mu ijuru nk'inuma kandi yinjira muri we kandi numvise ijwi rivuye mu ijuru rivuga riti ubu niwe mwana wanje nkunda hanyuma rero Yohana avuga ati mugende mumubaze namba by'ukuri we change turindira ubundi rero Yesu ntiyigeza murungikira igitabo cy'ukuntu bigenza mu ibohero canke icishengero ryoba ryarinjiyemwe ariko yavuze ati mugume hasi gatoya maze murabe ibishika hanyuma rero muje kwereka Yohana ibintu muzoba mwabonye kandi mwakoze kubera yuko ibikorwa vyiwe yakoze byaramugaragaza ko ari Mesi y'umwana w'Imana hahigumi byanje bitazotsitaza abantu benshi cyane baratsitaye abantu benshi cyane batsitara byoroshe ku ijambo ry'Imana nini ni kinyurane bashaka kwishimikiza kubwe nge bwabo bwite ntibashaka gufata ijambo ry'Uhoraho rero bategerezwa gukurikira gusa inzira y'ibigishijwe yigukurikira kandi uburyo bigishijwe amashengero yabo aravyishimikiza naho Imana yasezerana ko imvura yoguye ko boronka imvura mu gitondo hanyuma ishengero rikavuga riti ubwo n'ubuhumyi bwo kwizera ishengero mu gishingo cy'Imana kubera iki babyawe ni ishengero ariko umuntu yabyawe n'Imana akomoka mu rubuto rw'Imana kandi urubuto rw'Imana ni ijambo ry'Imana kandi abeshwaho gusa naryo nibwo buzima bwiwe rero bishimikije ubwenge bwabo bwite ariko ntibashatse kwishimikiza ijambo ry'Imana bari bazi ibyiza kurusha byari byo mu byanditswe bavyita impemu mbi uwo muntu kubera iki umuhezi wabo yavuga ati uwo wese aja kumviriza uwo muntu yigisha batomwirukana mu isinagogi igihe umuntu w'impumyi yakira akijijwe na Yesu n'abavyeyi biwe bari banezerejwe cyane nuko gukira ariko bagize ubwoba bwo kwatura yuko yari Yesu yabikoze ego yavuze ati mbega uyu ni umuhungu wanyu yavuze ati ego yavuze ati ninde yamukijije yavuze ati sindabizi yavuze ati arakuze mu mwibarize we arashobora kwivugira kuko byari byavuzwe yuko umuntu wese yo mwishimikije ubwenge bwa Kristo mu gishingo cy'ubwenge bwabo yo kwirukanywa mu ishengero ryabo ubu noneho sicyo kimwe nyene ndababaza ikibazo kigaragara nibyo bimeze cyo kimwe icy'Imana yokora icyo cyose gitegerezwa kuba kijanye n'ubwenge bwaba atari icy'Imana igaragaza ko ari ukuri ubu kandi urya muntu yari afise inyishu naho byaruko yavuze ati ninde yagukijije yavuze ati umwe yitwa Yesu w'i Nazareti yavuze ati umunyabyaha ituzi aho aturuka yavuze ati rero icyo nico kintu gitangaje mutegerezwa kuba muri abarongozi bo muri iki gihe none nk'uyu muntu yanyu nguru ya maso ikintu kitari bwakogwe kuva kwitanguriro y'isi yamara muvuga ko mutaza haturuka yo mana we kuki bari ko bishimikiza ubwenge bwabo aho kwishimikiza ijambo ry'umwami kuko Yesaya yavuze ati impumyi zoboni ucumbagira zo simba nk'impongo ubugaragwa buzoturikishwa n'umunezero ariko murabona bishimikiza ubwenge bwabo bwite ntibishimikize ijambo ugukora kwabo bwite bari biye ba bishiriyeho rero mwitegereza amashengero y'uyu munsi akora cyo kimwe bashyizeho ubwoko bwo hejuru buhambaye bw'ubwenge mukunta amadini yabo atunganijwe yuko bafise ubwenge bwo hejuru cyane ku buryo badashaka ko agira uwundi muntu n'umwe abukinisha nta wundi muntu n'umwe yinjira kiretse ari umunywanyi w'uwo mugwi.
Don't tell me.
Nimumbabarire mba I Tucson Arizona. Namutse ngaharashi y'imyaka itatu nahuye n'Imana mpuzamashengero maze ndavuga nti sinigeze nza gutanguza ishengero manaje gufatanya namwe naje kubafasha ndi umumisiyonari umuvuga butumwa icyo ari cyo cyose nkora bavuze bati mbeguje ngaha gutanguza ishengero navuze nti oya mugenzi naje ngaha namba shaka ishengero ndafise rimwe muri Indiana navuze nti naje ngaha guko umwami yandongore ngaha mwigerekwa ngiye kugura kuguma ngaha umwanya ubu kiretsa ndongoreye kura ariko sinigeze nza gutanguza ishengero naje kubafasha bene data aho haraciye imyaka itatu sinigeze ntumigwa ahantu na hamwe kuki kuko haciye haba haciye hana inama nyuma yaho kandi bavuga yuko hagize umuntu n'umwa nzanaho bavugira ubutumwa ko uwo muvuga butumwa bo muciye murabona kuki bishimikiza ubwenge bwabo atangiye kubwo no ubwitwa ko ari ubwenge bigirira ubwenge bwabo bwo hejuru kiretse ushize izina ryawe mu gitabo cyabuzo uba wazimiye umukozi w'Imana umwe yambariye ibyo yo uvuga uti uwo yari umwiganyi umwe yari umupentekoti jewe na Jacques Moro twaricaye hariya twaramwumvirije Dallas Texas avuga ko yotegerezwa gukura umuntu mu gitabo navuze nti kuki kuko yafatanije namwe navuze nti rero mukuremwe yavuze ati rero azoba atsimiye navuze nti atsimiye emwe navuze yavuze ati itsina ryiwe ni ryaba ritarimwo navuze nti ushaka kuvuga yukuru mukuru w'akarere ukaba wizera ibyo yavuze ati uko n'ukuri navuze nti va ku telefone mushingana ahe wewe ubwo si ubuntu bw'Imana ubwo urabona kuki muri mpemu umwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe kandi tugacika ingingo z'uwo mubiri ikimenyetso wo bufisi cyari cyo cyose kivuze ivyo ntacho bisabisana uri umukristo kubwo kuvuka niyo nzira yonyine inzira yonyine ushobora akumubona si kubwo akubo umunywanyi si kubwa nemera si kubwo kwinezereza iki canke gusubira mu iki canke ikindi kintu cyari cyo cyose sino kubwa amashuri teolojia ubu umukristiyo upfutse ubwa kabiri kandi ntushobora kuvuka ubwa kabiri kiretse waratoranijwe kuvukira ubwa kabiri kuko atamuntu ashobora kuza kuri jewe data atamukwegereye kandi abo data yampaye bose bazoza amina nzomuzuru bugira kandi ku munsi wiherezo ayo yitwa ngo n'amashuri ya Bibiliya hambaye dufise azovuga azokwishimikiza ku bwenge bw'iwabo yo mana webo iki jambo ry'Imana ryo bari vuga cyose bashobora kugisigura neza yo ubwabo bigatuma bo bwabo bavyizera nabo mu bwoko bwabo bavyizera yo iminsi y'ibitangaza yararenganye nta kintu kiriho nk'umuvugishwa bavugishwe intumwa nta kintu kiriho kingabire zo gukiza ingwara n'ibindi byose byaheze kera mu minsi ya Bibiliya bashobora bashobora gutuma ubwabo bizera ibyo. Murazi Bibiliya yavuze iti ushobora kwizera ikinyoma kandi kikagucira ko iteka. Murabona uko n'ukuri kutagabanije biagira icyo ijambo ry'Imana ryo barivuga cyose bishimikiza ubwenge bwabo bo barabwishimikiza barabwibwizera biyumvira yuko ari ukuri. Ushobora kubandanya wizera ikinyoma ubandanya wongera ubandanya wongera ubandanya gushikaho kibukuri kuri wewe nibyo. Ariko none tumenya gute ko ari ukuri cyangwa atari ko? Imana iremeza yuko ari ukuri kuko biri mu ijambo ryayo kandi irarigaragaza yo ubwayo irarwisobanurira. Mbega babigenza gute ngo bashike ku bigribi? Babikora bisunze umuco w'iwabo indero yabo bijanye n'ubwenge bw'iwabo bw'impamya bushobotse y'urwego rwa dogiteri n'ibindi bavuye mu iseminare y'inaka kandi bizi ibyo bintu. Ariko murabe bagenzi mwumvirize nta hantu muri Bibiliya dusabwa gutahura ntidusabwa kuyitahura dusabwa kuyizera. Kuyizera ku bw'iki? Kubwo kwizera namba. Uyitahura rero ibyo bihindura ukwizera imfagusa. Ntushobora kuyitahura ariko urayizera uko biri kose. Iyaba noshobora gutahura Imana sinotegerejwe kwizera Imana sintahura Imana nta muntu atahura Imana sinshobora gutahura ijambo ry'Imana ariko ndaryemera ndaryizera sinsabwa kuritahura sindaritahura nta seminare nagiyemo. N'ubu bwenge bwose buhambaye buturuka ku bumenyi bw'umuntu bijanye n'ivyo. Nzi gusa ko Bibiliya ivuga ivyo ko Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari ariko azokwama kugeza ibihe bidashira kandi ndamwiteze muri ubwo buryo ndazi yuko yasezeranye ivyo yokoze kuri muri uyu munsi. Niteze yuko we abikora kandi arabikora n'ivyo yarasezeranye ukuntu naramwiteze kandi narabagakiriye. Yasezeranye gukiza indwara ndakwizeye kandi narakwemeye kandi narakwakiriye. Rero sinshaka kubatwara anya munini cyane ariko nshaka kubaza ikintu kimwe namba muja kunyihanganira kanya gatoyi kugira ngo turabe bamwe muri barya batishimikije ubwenge bw'iwabo. Abantu bamwe bo muri Bibiliya bake gusa batishimikije ubwenge bw'iwabo bataravye uko ubwenge bw'iwabo bwari bumeze. Reka dufate nk'akarorero Noa. Noa yabaye mu gihe cy'ubushakashatsi buhambaye mu minsi ya Noa. Birashoboka ko bubatse amapiramide batashobora gusubira kubaka. Ubu ntacyo kintu ntavyo bintu dufise byo akubakisha nta kintu cyo kuduza birya bibuye binini ya hejuru hariya nibo bishobora uyu munsi. Muri irya minsi bari bafise ubwoko bw'ibimiti bashobora gushira mu irangi maze bigatuma impuzu zisa neza gushika uyu munsi. Bari bafise umuti w'amezi wo gushira amazi wo gushira mu mubyimba w'umuntu ku buryo atashobora kubora. Nitwoshobora kubikora uyu munsi iyaba twategerezwa kubikora dufise ibintu by'ubuhinga byinshi twatakaje. Umunsi wabayeho umunsi yabayeho mu gihe cy'ubushakashatsi buhambaye. Yesu yarabivuze yuko igihe kimeze nk'icyo cyogarutse ubugira kandi imbere yuko agaruka kuko nk'uko byari biri mu minsi ya Noa. Rero muzovyizera sibyo? Murizera ko Yesu yabivuze, murizera ko twasubiriye muri kijya gihe. Rero ibyo biri mu gitabo cya Ruki gice cy'icumi n'indwi umurongo wa 29. Rero muri Luka 17:30 yavuze ati akani nkuko byari biri mu minsi ya Loti igihe marayika w'Uhoraho. Rero yari ko arasomiye Bibiliya nyene dusoma kandi igihe we subira inyuma amazi urabe inge nico gihe cyari kimeze imbere y'imvura ya Noa. Subira inyuma amazi urabe uko uwo munsi wari umeze imbere yuko isirimbugwa mu minsi ya Loti raba uko byari bimeze hanyuma murabe ico Yesu yari ko aravuga ko mu minsi ya Noa bararya baranywa bararongora kandi barashingira ntibabimenye gushikaho Noa yinjiriye muri bwa bwato umwuzuru kabza ukabahonya bose. Mu minsi ya Loti imbere yuko isi umuriro waturiye isi y'abanyamahanga abanyesodomu hari habagabo bahuza ibitsina babisangiye ukononekara ibintu byose mu isi ibintu bihambaye. Yari Los Angeles y'iki gihe, ntiyari Los Angeles y'iki gihe gusa ariko Leta Zunze Ubumwe, si muri Leta Zunze Ubumwe gusa ari ku isi atangiye kwari ukononekara. umuntu yatakaje isoko y'ibidasanzwe y'ubuzima n'ubwenge busanzwe bwo gutahura ibintu bizwi yononywe n'impwemu mbi yahinduye ukuntu ubuzima busanzwe bugenda kandi bari batewe n'impwemu z'amadayimoni nambi ivyo atariko byari bimeze mu minsi ya Nowa sindabizi no mu minsi ya Lote niko nshatse kuvuga mu minsi ya Nowa naho bararya baranywa bararongora barashingira sentare z'ukwahukanisha zuzuye n'ibintu byose nk'uko byari nyene ariko mwibuke imbere y'uko isirimbuka Aburahamu yarungitswe ku isi kandi ahabwa isezerano ry'umwana kandi Aburahamu yahuye n'Imana mu ntambuko nyinshi nk'ikigereranyo cy'ishengero ryahuye n'Imana ariko imbere y'inyene yirimburwa nk'uko umwana yasezeranywa agaruka aza canke n'umwana yari yasezeranywa aza Imana yaramanutse maze irigaragaza mu mubiri mu muntu abantu batatu kandi baramanutse kwa Loti baje ubwa mbere kwa Aburahamu maze baricara kandi Aburahamu yari yahinduriwe izina riva kuri Aburahamu rihinduka Aburahamu Sarayi yari hinduka Sara kandi uwo muntu wari ko aravuga Eruhimaho yaza kumuvugisha mbega yavuze iki yavuze ati umugore wawe Sara ari hehe yavuze atari mu iheme inyuma yawe yavuze ati nzokugendera mu gihe cy'ubuzima rero yatwengeye mu iheme inyuma yiwe hanyuma yavuze ati kuki Sara yatwenze murabona rero yari gukuraho ubuzima bwa Sara ubwo nyene kuko yatwenze ijambo ryiwe ariko ntiyashobora kubikora kuko Sara yari gice cya Aburahamu kandi uyu munsi Yesu yavuze muri Luka 17 no murongo wa 30 ko nguko byari biri mu minsi ya Loti niko bizoba mu gihe cy'iherezo igihe umwana w'umuntu rero mwibuke umwana w'umuntu ni umuhanuzi Yehova yisezekieri umwana w'umuntu Yesu yaje mu mazina atatu umwana w'umuntu umwana wa Dawidi umwana w'Imana yiyitubwiwe umwana w'umuntu kubyibye abantu bashobora gutahura kuko yari uwo muhanuzi umwana mana yahagurukije mwana w'umuntu azo kwihishura ubugira kandi imbere y'ico gi imbere y'umuriro kandi ico cari kimenyetso ca nyuma Aburahamu yabonye imbere y'uko isezerano rishika kandi yahindutse umusore na Sara inkumi imbere ubu menye ivyanditswe neza na neza bivuga ivyo rero dutegerezwa kwitega ivyo kandi rero iyo tubona isi muri kumukononekara n'ibintu biri muri yo bibandanya uko none mbega twoshobora kuvuga ko ivyo ari ukuri ntituvuge ko ibibindi ari kuri mbi kubera ko umuntu munaka yishimikiza ubwenge bwabo ese ubwenge bw'umuganwa w'ubuzima yari uwo muntu yari hariya ku irembo nabo isodo mu buturazi ntitwishimikiza ubwenge bwabo Nowa ntiyishimikije ubwenge bwiwe cyari gihe gihambaye cy'ubumenyi ariko ntiyishimikije ubwenge bwiwe bw'ico gihe ciwe ariko yishimikije isezerano ry'Imana no kurongorwa n'ubushobozi bw'Imana hanyuma ategura ubwato bwo gukiza inzu yiwe igihe byari kinyuranye n'ivyukuri n'ivyiyumviro bisanzwe Hamazi yari hejuru hariya ntiyigeze abayo ariko yarazi ko nimba Imana yavuze ko azoba yazobayo kubyivyo ntiyishimikije ubwenge bwiwe ariko kubwo ukwizera yarongowe n'isezerano ry'ijambo ry'Imana mpemu yaramurongoye kandi akora ibyo Aburahamu ntiyishimikije ubwenge bwiwe ku byerekeye ubuzima bw'umuntu yari yarongoye umugore wiwe nko mu myaka 17 nguyu nguyu afise imyaka 75 nawe 65 yamurusha imyaka 10 ariko Aburahamu ntiyishimikije ubwenge bwiwe igihe Imana yamubwira ko izomuha umwana w'umuhungu kwa Sara ariko yahamagaye ikintu icyo ari cyo cyose icemezo cyose cy'ubumenyi cyari kinyuranye n'ijambo ry'Imana ubumenyi bwose hanze y'ijambo ry'Imana nk'ubutabaho hanyuma ha ishimwe Imana agiza inkomezi bamuhishimwe ntiyigeze arimbura kuraba umubiri wiwe canke ubupfu bw'umubiri wa Sara canke umubiri wiwe ntiyarimbuye ikintu icyo ari cyo cyose ariko yishimikije isezerano ry'Imana ntiyishimikije ubwenge bwiwe ntiyishimikije ibyiyumviro byiwe Kuki muvuga muti mwene data Branham biratahuritse ku Imana idakiza indwara dufise abaganga benshi beza. Bibiliya ivuga iti dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose, ntitwiyumvira ukwizera, ntitwiyumvira ukwizera, kwizera kandi kukemera, tukemera mumenye neza, ariko yarizeyaho kutizera kandi yahamagara ibintu bitariho nk'ibiriho. Ibyo byanyuranya neza na neza n'icyiyumvira icyo ari cyo cyose, ariko ntiyiyumviriye, yari yizeye gusa nta mpamvu yari gushobora kwerekana ko uwo mwana yari gushobora kuvuka. Uwo mugore hari haciye imyaka 20 ari igicambyaro, kandi umubiri wiwe wari nk'uwapfuye, kandi igihe yari afise imyaka 100, imyaka 25 inyuma yagumaha ishimwe Imana. Ibyo byari kinyuranye cy'ubwenge ubwo ari bwo bwose, ariko kubw'ukwizera yarazi ko Imana izoshitse ijambo ryayo. Ntiyishimikije ubwenge bwiwe, mbega guti yo Mose yishimikiza ubwenge bwiwe igihe Imana yamubwira ko agiye gukura Farawo cyangwa abana b'Abisirayeli mu gihugu cya Farawo. Mbega guti yo yishimikiza ubwenge bwiwe igihe yari hariya kubw'inkingi y'umuriro, igihe Imana yavuga iti manuka kandi nzoba ndi kumwe nawe. Mbega guti yo yishimikiza ubwenge bwiwe igihe yabashikana ku kiyaga gitukura, kandi harya hari amazi, kandi hano Imana yari yabasezeraniye igihugu cy'isezerano. Mbega gutiyo yishimikiza ubwenge bwiwe, mbega ni gute nza kujabuka hariya hakurya? Nta mwanya dufise wo kubaka ikiraro, hano hari ingabo zishitse neza inyuma yacu, hano hari imisozi dukikije, hano hari amazi imbere yacu, ikiyaga gitukura. Reri yaba yishimikiza ubwenge bwiwe, yari kugenda dugije ibiganza kandi yiruka akita ku birenge bya Farawo avuga ati Farawo ngirira ikigongwe nagize ikosa. Ariko ntiyishimikije ubwenge bwiwe, yamara yarasenze hanyuma Imana imubwira ngo abandanye, kandi ikiyaga kiruguruka. Icyo cyari kinyurane cy'ibyiyumviro byose, ariko ntiyishimikije ubwenge bwiwe. Mbega gutiyo yose ubigihe yagenda hariya n'ayandi madini 10, kandi agenda hariya hanyuma akabona icyo gihugu Imana yasezeranye, kandi akagarukana nabo hanyuma avuga ati rero rindira umwanya mutoya, n'ibyukuri dusa n'inzige n'ibigatanya, mbega tuzobanesha gute? Nta nkota dufise gusa ibyo twatoraguye, mbe ni gute twoshobora kwinjira no gufata icyo gihugu? Mbona bidashoboka na gatoya, abo ni benshi kuturusha, abantu 50 ku muntu umwe n'abasoda babyigiye, kandi ntacyo turi kiretse gusa umurwi w'abungere n'abafyatuzi b'ibyondo bavuye muri Egiputa. Gute ntidufise n'inkinzo n'ibindi, mbega tuzogifata gute? Mbona ubwenge by'ukuri bwo kwerekanye ko batoshoboye kugifata umusodo uwari we wese nk'uwo yari canke Mose, ntibashobora kwishimikiza ubwenge bwabo, mugabo ubwenge bwabo ntibabwishimikije. Ariko bari bazi ku Imana yavuze iti ndabahaye icyo gihugu, genda mugifate. Ntiwishimikize ubwenge bwawe, iyo wishimikije ubwenge bwawe uyu munsi igihe urwaye nkumbure wicaye mu ntebe y'ibimuga useserejwe na kanseri, ingorane y'umutima, kandi muganga yakubwiye ko ugiye gupfa, iyo wishimikije ubwenge bwawe urapfa. Ariko ntiwishimikize ubwenge bwawe, si ibyo namba. Mbega gute we byerekeye impome za Yeriko, izo bavuga ko hejuru yazo hashobora kwiruka kumukogote kuri izo mpome nini yazagutse? Imana yavuze iti genda hariya kandi uhazunguruka inshuro zinaka, rero uzutse upfutse inzamba, hanyuma mwese muvuze induru kandi uruhome ruzosenyuka. Yemwe ivyo vyabaye vyukuri vyo ubusazi ku bwenge bw'umubiri, ariko Yosuwa yarazi ingene intimba timba zizo mpome zari, kuko yari yarubatse nyinshi muri Egiputa, yarazi isima yarimwo ingene zikomeye bazitembereza uko imikogote, kandi hariho n'inzu bubatseko. Ariko ntiyishimikije ubwenge bwiwe, yizeye iby'Imana yavuze ko ari ukuri, maze yubaha ijambo ryiwe, hanyuma impome zirasenyuka. Ntiwishimikize ubwenge bwiwawe. Mbega gutiyo yagwana intambara, hanyuma nk'uko nariko nigisha kuwiyinga, nuko rero izuba ryagira rirenge umwansi yaneshejwe, iryo joro bo kwiyunze kandi bozana nk'izindi nkomezi bakica benshi mu bantu biwe. Rero gute iyo yavuga ati ndakeneye umuco w'umunsi, ntegerezwa gukenera uwundi muco w'umunsi? Yemwe uburindira kanya Imana yashizeho uru rutonde, kandi izuba rirazunguruka, ku bw'ibyo n'isi irazunguruka. Rero reka turabe nimbo nobwiye ukwezi ngo guhagarare nkumbure yo isi yo hagarara uburero yo buri nkomeze z'ugukwe z'ugukwerwa zayo nogwa ntiyumviye ubwenge bwiwe ikintu gusa yavuze cari zuba hagarara nawe kwezi hagarara huri kandi yaramwumviye ntiyishimikize ubwenge bwiwe ariko yishimikize isezerano ry'imana narabahaye icyo gihugu genda ucakire yabahaye isezerano rya mpemu yera murashobora kumuronka muri iki gikorane murashobora kumuronka ubunyene ntiwishimikize ikintu nka murazi ndarushe ndababwire nariye indya nyinshi ku mugoroba sise sinoshima ko John ambona nkora ibiryo imbaba turi kuri ishimikiza ubwenge bwiwawe isezerano rigenyi ryanyu ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami imana yacu muganga yavuze yuko ngira mfe yangiriye ibipimo kandi yavuze yuko mfise iyi kanseri mfise iki uko cari kimeze kose ntegerezwa gupfa ntiwishimikize ubwo bwenge imana n'uhoraho imana yawe ikiza indwara zawe zose kubw'ibyo ntiwishimikize ubwenge bwawe bw'umuntu n'umwe ishimikize ubwenge bw'imana ni gute Samusoni mu muri igihe abafilisitiya abantu igihumbi birutse bamugana kandi nawe yari ahagaze hariyo umuntu muto yafise imishatsi yitsinze areha nka gutya ntiyigeze yemwe ntiyari umuntu arwanisha inkota kuko ntiyari abizi nta mwimenyerezo yagize imyimenyerezo y'igisoda yari ameze gusa nk'umugore mutoya n'ibitsibo ndwi by'imishatsi birereta umuhungu wa nyina ahagaze hariya hanyuma naho haza abafilisitiya igihumbi yemwe nta kintu na kimwe yari afise mu kiganza cye yarabye hasi hanyuma yabonye urwasaya rwa kera rwera rw'inyumbu acara rutora rero yavuze ati reka turabe rero nta gihambaye njya gukoresha iki kubera izo nkofero z'ibyuma ziri ku mitwe yabo ni abo bafilisitiya yabo abasode bose bari bafise amacumu bose bari bafise amakoti y'ibyuma kandi imwe imwe mu nkofero zabo yari ifise hafi biro indwi abagabo n'ibibigatanya bose barasohoka yemwe namba no kwizeye kubiti iri gufa y'urwasaya rupfungagurika kuri imwe muri izo nkofero rero ryomanyaguritse sibyo ntiyishimikije ubwenge bwiwe yafashe gusa icyari kiri mu kiganza cyiwe acatangura gukubita abafilisitiya hanyuma maze agwa amaze gukubita igihumbi cyabo yari afise rwagwasaya mu kiganza cyiwe amina sindajwe ishinga n'ibyo teolojiya y'umuntu ivuga ntiwishimikize ibyo ishimikize ijambo ry'imana yesu kristo uko yamye ejo n'ejo niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira by'ukuri yarabyizeye ni gute iyo dawidi yari kumviriza asam teolojiya ya sauli goliyati yari ahagaze hariya yirata kandi abantu bose bagize ubwoba sauli niwe yari muremure mu gisoda cyose goliyati yavuze ati hagira umuntu aza kundwanya si ngombwa ko twe twese twopfa nina kwica rero we mwese muca mudukorera hanyuma niwanyica yemwe turabakorera kuko nariyemera uko ni kumurwaniza akunda gukora igihe afise seminare yiwe yose nabo bose mu gihe aba ariko araza murabona iyo ntwari Dawidi mutoye yariko aratembera hariya yambaye urushato rw'intama rw'inzobe ibitigubigwa umuntu mugufi yapima hafi biro 45-49 yavuze ati ushaka kumbwira yuko ingabo z'imana nzima zakebwe ku by'isezerano zihagarara hariya hanyuma zireka iyo ntakebwa y'umufilisitiya atuka ingabo z'imana nzima Sauli yavuze ati ingo ngaha wa muhungu we yavuze ati ndakunze ubutwari bwawe ariko iminsi y'ibitangaza yararenganye ntitugifise ikintu nk'icyo urabona kandi reka ndakubwira ikintu kimwe nigihe karata y'umunywanyi wo kwerekana urabona nta kigwanisho ufise nta kindi kintu ufise atari itopito mu kiganza cyawe murabona nta rupapuro rwo mutsindo pehede cyangwa rerede mbega ibi urabikora gute yemwe uriya mugabo umurwayi yem numu dede ire zibiri pehede rereka yem afise impapuro z'umutsindo nyinshi cyane yoshobora kuzuza uruhome nazo none wewe urinde umwungere yavuze ati ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe yavuze ati uzi ni nkuru yavuze ati narindagiye intama za data hariya hanze hanyuma yavuze ati intambwe yaraje ifata imwe muri zo kandi ica iriruka kandi urazi nafashe iyo topito ntoya hanyuma ndayikurikira nca ndayikubitisha hasi nakuye uwo mwagazi w'intama mu kanwa kayo hanyuma irabyukira ndwanye igihe nabikora nafashe gusa imbuga itandayica yavuze ati nasubiye inyuma hanyuma hacha hinjira idubu irondera ya ntambica irayifatira sohoka narayishe nayo nyene yavuze ati rero ya mana atari PhD subwenge bwanje bwite sinshobora kukubwira ukungene nabikoze sinzi ukungene bikorwa ariko iyo mana amina ya mana yanguye mu nzara z'idubu n'intambwe mbega ntiyorushiriza kunkura mu kiganza cy'iyi ntakebwa y'umufi filisitiya uyu musenyeri sawuri yavuze ati urazi nditsera yuko ufise umuhamagaro w'umwana ndakubwira hamwe woza ngaha ndakwigisha ukuntu worwana n'umuntu urabona kandi ndakubwira ndindi ndumuhinga kandi yo ambara ibigwanisho byanjye nshaka kukwambika dawidi yahagaze hariya kandi bamuhaye PhD na RhD nibyo byose kandi uyo muntu mutoya ntiyashobora gutambuka ntiyarazi uko bigenda yavuze ati sindigera ngaragaza ibi uwo mwambaro w'igikapiti tene ntukwiye ambura icyo kintu reka njane n'icy'imana yamfashishije uko kwari ukwizera inkomezi z'imana kandi ntiyishimikije ubwenge bwiwe ntiyishimikije iby'umuntu wundi yavuze yishimikije ukwizera kuko yazi ko namba imana yari yaramukijije inzara z'idubu ni kangahe birushirije yoshobora kumukiza uwo mufilisitiya yemwe namba imana yarabakunze neza kurusha ikabakura mu byaha hanyuma ikabuzuza mpemu yera n'igihe ngorane mufise mwabagoyigoyi mwe mwutsuye mu gihugu mbega ntizorushirije kubakura mu mibabaro yanyu mu gihe yasezeranye ko yobikora ijambo ry'imana ryavutse uko izobikora mu by'ukuri yamukuye muri icyo kiganza yo umwe wese mu bavugishwa n'ibiki byobaye ha hamwe bari kwishimikiza ubwenge bwabo mu gihe cyabo ntibigetse bagendera abo baherezi n'abaherezi bakuru kandi babi yabita impome zisize irangi ryera n'ibindi bintu ntiboshoboye kuvugishwa ibishushanye nabo bo baye nk'abo bavugishwa bagezweho bo kumvikanye bo kwambara impuzu nziza kandi bo ba mu mazi y'abami ni gute hamwe Yohana yogerageje kwishimikiza ubwenge bwiwe ariko yagiye atumbereye bavuze bati rero rindira umuntu utumwe Yohana ntiwigishe kuvyerekeye ukwabirana no kwahukana yagiye rimwe na rimwe kwa Herodi hanyuma avuga ati ni kizira kuri wewe kwa kumwabira ego mugenzi yavuze ati yemwe urazuriya icari uko ni sindajwe ishinga n'icari ntiyishimikije yavuze ati rero urazi ko atavyinshi ufise uri ngaha muri ubu bugaragwa ishyirahamwe ntirizokwakira niwaguma ukora ibintu nk'ibyo ntiyagaragaje ishinga ry'umugwi uwo ari wo wose ntiyishimikije ubwenge bwiwe ariko yishimikije ubwenge bw'imana nibyo harabaye umuntu umwe yishimikije ubwenge bwiwe kandi izina ryiwe yari Yuda Iskariyoti yo ya si simbona ukungene yashobora kubikora yagendana neza na Kristo kandi kuri ya Eva yakoze ku itanguriro yabonye kugaragara yitegereje Imana mu maso nk'uko Eva yabigize mu kayaga ko kumugoroba Eva yaravirekibye Kristo mu kayaga ko kumugoroba mu itongo kandi Yuda yaravye mu kayaga ko kumugoroba mu itongo ry'Getsemane n'ibibanza byinshi kandi yitegereje uwo muntu nyene yamwumvise yigisha yigaragaza n'ijambo yigaragaza kuba umuhanuzi Mose yavuze ko yari kuza kandi yababwiye mu byanditswe uwo yari n'ibintu byinshi byerekeye ibyo babibonye bigaragazwa n'Imana yuko yariwe hanyuma rero yishimikije ubwenge bwiwe mbega yoshoboye gute kubikora kwari ukubera atigeze abigira hano ubwa mbere we ntiyari urubuto rufise ubugingo yari umwana w'ukuranduka yavukiye kuranduka asubira mu kuranduka rero turabibona ariko yarasohotse kandi birashoboka yuko yotegerejwe kuba yari afise icyiyumviro cy'ubwenge bwiwe birashoboka yuko ibyiyumviriye yuko Yesu yaramwubaha cyane ati rero urazi noshobora kumugurisha ifeza 30 kandi ndabikoze nza kuba mfise amahera kandi ndashobora kuyakoza ikintu kinaka kandi arashobora kwikura mu maboko yabo murabona ntiyarazi mu byanditswe ko yoshiriweho gufata icyo kibanza nyene kandi nabantu muri kino gihe nabo ntibatahura ibihe babayemo byashiriweho iki gihe cishengero rya Laodikia kuba muri ibi bihe bashira Kristo hanze kandi nawe aratotora kerageza gusubira kwinjira nubundi nta na hamwe bifatanya nawe agerageza ijambo ryiwe muri kino gihe rero nkuko yabikoze mu gihe byo mu bihe byose akandi babica iruhande bishimikiza ubwenge bwabo nuko byose hari yabimeze cyane nkeka reka guko ivyo yiyumviriye birashoboka yuko iyo aza kugurisha Kristo ibiceri 30 by'ifeza yemwe kugira ngo ashobore kugira ukwifatanya n'amadini amwe ahambaye yakiryagiye abafarisayo n'abasadukayo yoshoboye kuvuga ati rero murindire arashobora kwimenya ubwiwe naramubonye mu ntambara zihambaye ndazi yuko ashobora kwimenya rero no shobora kwironderera amahera makeyi nkayo kubikira ubukukuruke nkuko byari bimeze kandi aho ubugira kandi noshoboye kuronka imigenderanire myiza na y'amashengero no munsi hamwe no mubaha murabona ariko yishimikije ubwenge bwe mu gishingo cy'ubwenge bwari bwaragaragajwe n'ijambo ry'Imana kandi yakoreye Yesu neza na neza ibici byanditswe byavuga ko yokoze kandi uno munsi ishengero ry'isi ryosohoye Kristo muri iyi minsi ya nyuma neza na neza nk'uko igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana cyavuze ko bari kubikora ni ya mpemu ya YouTube ugira kandi mu ishusho y'ishengero bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ijambo murabona uwo ni ukuri rero yo mana we byashitse kuki urupfu na neza nk'uko byabaye kuri Eva kandi niko bimera ku bandi bose bagerageza guhakana ijambo ry'Imana no kwishimikiza ubwenge bwabo kubo baragurisha sibice 30 by'ifeza ariko birashoboka ko bahinduka yo abategetsi bamwe bahambaye uburambe bwa seminari ntibyoshoboye no kungana n'ibice 30 by'ifeza ariko barabigurisha uko bimeze kose baragurisha gutahura Imana kwabo hanze kukindu nk'ico bitandukanya gute n'umunyabwenge uwera Paulo yari afise ubu bumenyi bwose yashobora kwiratira ariko yavuze ati nahindukije ibintu byose by'ukwiyumvira kwanje hasi nahuye n'inkingi y'umuriro umunsi umwe mu nzira y'i Damasiko kandi yavuze ati imvugo yanje no kwigisha kwanje ntibyagaragaramo amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ariko byaseruka mu muhemu n'ubushobozi kugira ngo mwishime ijambo ry'Imana amina yavuze ati nihagira umumarayika wo mu ijuru aza abigisha ibintu binyuranyaraka vumwa abigaratiya rimwe umuna uko n'ukuri oya mugenzi ntiyigeze wa mugore kwiriba yari umugore w'imibereho mibariko yari azi yuko ishengero ryari ryamuciye kandi ariko ntiyigeze yishimikiza ubwenge bw'igihe yahura n'uyu kwiriba yamubyiye ibyaha byose yari yarakoze yirukiye mu gisagara rero nti byari byemewe ko umugore akora ibyo kwinjira no kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose kuko yari umumaraya ariko igihe yahura na Yesu ntiyigeze yishimikiza ubwenge bw'abantu muri iyo minsi yari aca avuga ati ngo murabe umuntu yambwiye ibyo nakoze uyu ntiyoba ari Mesiya ntiyishimikije ubwenge bwiwe oya yankumi Mariya igihe umumarayika Gaburiyeli yahura nawe hanyuma yamubwiye yuko yari agiye kuronka umwana atabanye n'umugabo ntibyari byigere biba ntiyigeze yishimikiza ubwenge bwiwe yuko umugore atoshoboye kuronka umwana adafise umugabo ntiyishimikije ibyo ariko yavuze ati eherabe ukuboko kw'Imana nibimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze ntiyigeze avuga ati ni gute ngiye kubikora kandi niryari nzobikora kandi byose bigiye gushika gute umumarayika yavuze ati mpemu yera azogutwikira kandi icyo kintu cyera kizovyagwa nawe wikizokwita umwana w'Imana yavuze ati itegereze ukuboko kw'Imana ntiyigeze afata ibyiyumviro byiwe avuga yuko bitazoba yavuze ati itegereze ukuboko kw'Imana uko n'ukuri nimurabe uwo mugore yari afise ikibazo cyo kuva amaraso muganga yamubwiye ati ehe nta byizigiro bihari yari yaratakaje ubuzima bwiwe bwose n'abaganga kandi nta n'umwe muri bo yashobora kumufasha kandi yishimikije ibyo igihe Yesu yagendagenda mu mugwi w'abantu benshi kandi yavuze ati ndizera hamwe nokora ku mpuzu y'uwo mugabo nzokira yarabandanije rere rindira umuganga yavuze ati ntushobora gukira yari afise ingorane yo kuva amaraso imyaka myinshi yari yaracitse intege igihe cyose kandi nabi cyane abaganga bari baramuhebye uko niko gutahura konyine bari bafise ariko yavuze ati kubwo kwizera nta cyanditswe kimubwira gukora ibyo ariko yavuze ati nimba nshobora gukora kubwo muzi y'uburoyo ngabwiwe zinzokira hanyuma yaryamye hafi aca amukora ko yasubiye inyuma aca yayicara hasi Yesu yarahindukiye hanyuma avuga ati ninde yankoze ko yarabye impande zose kugeza amubonye yamubwiye kubyerekeye ikibazo cyo kuva amaraso kandi yumvise muri kijya gihe mu mubiri wiwe ntiyashobora kubyemezaza ubwo ariko yarabyumvise mu mubiri wiwe bwite yuko ikibazo cyo kuva amaraso caheze ntiyigeze yiyumvira ati nimba umuganga yamuciriye ku iteka bitoshobora gute ko ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyo mufasha ntiyigeze aja kubyiyumviro ariko yagiye mu kwizera rero bibiliya ivuga iti yuko yari umuherezi mukuru uno munsi ashobora gukogwa ko n'intege nke zacu mbega uko n'ukuri nuje mu byiyumviro uvuga uti yo ibyo ni yavuze ati uno munsi we niki we ubu n'umuherezi mukuru ashobora gukogwa ko n'intege nke zacu uko yari arejo n'uyu muni kwa kirini kwaza kwama kugeza ibihe bidashira wiyumvira iki igihe nari ndi hariya nk'umuvuga butumwa w'umubatiste hanyuma uyu mumarayika w'uhora ahura nanje hariya hanze hanyuma mama igikogwa cyo kugenda gukora ibindi ko ndakora rero umwungere wanje yavuze ati wataye umutwe kuko wewe wagize inzozi mbi navuze nti byo baye byiza utoye w'ikarata yanje y'ubunywanyi ubunyene rero yavuze tushobora gute atanishure n'iyi ndimburo wize kwigisha ku isi yose ushobora gute gusengera abami n'abahambaye mu gihe udashobora gukoresha indimburo yawe neza sinizera indimburo yanjye sinari nizeye ubushobozi ubwo ari bwo bwose nari mfise nari narahawe igikogwa haleluya kandi sinibagiye mu byiyumviro kandi sinagiye mu byiyumviro iyaba narumvirije ibyiyumviro hariya hobaye ibihumbi by'abantu bopfuye imyaka iheza ariko natwaye ubutumwa neza na neza uko yabivuze ku isi yose kandi ndiko ndasubira kubw'ubuntu bw'imana atari kubw'ibyiyumviro ariko kubw'igikogwa haleluya sinishimikije muravuga muti ofisi imyaka 55 hamwe nari kuba mfise imyaka 95 nta kintu byohinduye ico ica iracari ya mana nyene yari kumwe na Aburahamu ego mugenzi ntiwishimikize ubwenge bwiwawe kandi kimenyetso kimaze kubandanya n'ijwi irakurikira hanyuma n'amashengero atangura kumwihakana no kugara imiryango yayo yishimikize inyigisho ku buryo atamuntu n'umwe muri bo ashobora kubahuka guhagarara imbere yanje ngo avuge yuko ari mukuri cyane akinyoma ndahamagaye uwo ari we wese sukugira ubwenge ariko ndazaho mpagaze uko n'ukuri bakoze iki n'ibiki bakoze mbuga y'imiryango yose rero n'ibiki rero ugiye gukora uwundi munsi hejuru ku musozi nari mpagaze hariya navuze nti mwami ndafise urugira umwe rwuguruye mu mahanga yose nk'uko ndabizi ahifoe nix arizona uwo ni wo wonyene fise kandi natanguye kumanuka mva mu musozi neza na neza nk'uko nigeze kumva umuntu umuntu akavuga ati ibyo n'ibiki kuri wewe nkurikira hanyuma si kubw'ubwenge bwanje nzokwishimikiza isezerano ryiwe yo mugenzi ntiwishimikize ibyiyumviro aho rero urashobora gusemerera hamwe na Eddie Perone wa kera mwese nimwishime izina rya Yesu reka abamarayika bamwunamire nimuzane igitsibo cy'ubwami maze mu mwambi igitsibo we umwami wa bose ni mu mwambi igitsibo we n'umwami wa bose uko n'ukuri ntiwishimikize ibyo byiyumviro ibyo umuntu wari we wese yiyumvira kubwo kwizera kiri isezerano ry'imana mbega urabikora rero ntibiraba nimba uwundi muntu yarabikoze cyangwa nimba atabikoze ariko ni gute kubyerekeye wewe niki ugiye gukora uyu Yesu yitwa Kristo yimenyekanisha wenyine muri kino gihe wa wundi nyene nk'uko yakoze muri kiriya gihe mbega muramwizera reka dusenge Mwami Yesu mwami w'abantu mwami w'abami Imana irengeye izindi mana Imana yabahambaye bose wa mbere n'uwanyuma Alfa na Omega itangurire ni iherezo ikinyenyeri gici bibatse mu gaturuturu ishugwe rya Habasareti gisharoni kirungu cyo mu buyaya munago gishitsi cha Dawidi ngo mwami Imana wa wundi nyene cyo no munsi ne mu bihe bidashira heza giri yo mubi w'abantu mwami iri turi teguriye gutangura ejo twagize igikorane gitoya ngaha kandi wakiduheza giri yemwo wimenyekanishije ku kuri twebwe ndasenga mana ko wobandanya wimenyekanisha kuri twebwe duhezagire muri rino joro dufashe rero turabantu bafise ico bakenye na kandi mwami wewe urazi ko ntashaka gukankamira abantu ariko ni gute nshobora kwihoza uko guturira kwera sinshaka gukora ibyo mwamurazi ubuzima bwanje umutima wanje ntegerezwa kubikora kandi ndasenga mana yuko uza kumfasha kubikora.
And I pray, God, that you'll help me to do it. Just give me grace.
Numpe gusubuntu kandi ntuze wigera undeka ngo nishimikize ubwenge bwanje ariko reka nishimikize isezerano ryawe mu izina rya Yesu. Amina.
I want you everyone.
Nshaka ko mwebwe umwe wese ko muceceka mu minota mikeyi.
In this crowd of people,
muri ubu bwinshi bw'abantu hari abagabo n'abagore bicaye ngaha atankeka abarwaye ni bangahe barwaye kandi bababaye ushira ukuboko kwanyu hejuru uvugwe gusuti ndafise umutwaro mana ashira ukuboko kwawe hejuru ubunyeni uti ndafise umutwaro rero sinzi abantu benshi ndaza abahungu batatu bicaye ngaha ndazi mushinga na edoshe n'umugore wibe bicaye ngaha nibaza yuko uyu ari umushiki wacu more nsindabizi neza uko n'ukuri mushiki wacu more hanze yibyo nibaza yuko ariko bimeze kubera mwene data Mike nungaha imbere hose aho niho nshitsa kubona nibyo nzi ariko data wo mwijuri yasezeranije kandi muri ino minsi yashoboye kwigaragaza muri kino gihe neza na neza nkuko yabikoze Sodomu mbega yarabisezeranije kwigaragaza wenyine mbega muravyizera rero namba muja gusenga kandi mukwizera rero ntimugerageze kwiyumvira muti nshobora guteka umukora ko nk'umuherezi mukuru rero Bibiliya yavuze isezerano rishasha iti niwe muherezi mukuru bunyene abandanya igikorwa cy'ubuherezi bukuru mu buryo bwa Melekisedeki niwe muherezi mukuru ibihe bidashira nta wundi muherezi mukuru ariho atariwe nta wundi muhuza w'Imana n'abantu atiriwe wa mugabo Kristo n'ukuri niwe wenyene kandi uko yararecho ni kwari nibikushe tibihe bidashira azokwamuka ibihe bidashira rero namba kiri wa muherezi mukuru nyene kandi Bibiliya yavuze iti dushobora kumukora ko n'intege nke zacu nkuko wa mugore mutoye yakoze ako mutamana wiwe ukwizera kwanyu gushobora kumukora ko rino joro kandi araja gukora kwa kundi nyene mu mubiri w'umuntu nkuko yakoze igihe yari mu mubiri w'umuntu hari yakomwero ni wa Aburahamu muravyizera asezeranye yuko yobikoze rero musenge gusa umuntu wese afise umutwaro kandi ndanda ni nkuko navuze ingabire si ikintu kinaka kimeze nk'ugufata imbugita hanyuma namba ushaka kuyikyatisha iki ugashobora kuyikata cyangwa gukata iki ugashobora kugikata cyangwa icyo aricyo cyose ushaka gukata iyo si ingabire y'Imana murabona oya ingabire y'Imana ni uburyo mufise bwo kwikura mu nzira ubwanyu kandi ingabire n'imihamagaro byatoranijwe n'Imana ingabire n'imihamagaro nta nubwo ibyicuzwa urabyiku urayivukana n'akantu gatoyi kagusunikira imbere ariko ntushobora kongereza umuriro murabona n'Imana itegerezwa kugakoresha utegerezwa kuva mu nzira wewe ubwawe ukwizera kwawe gushobora kugakoresha atari ukwakwiwanje ukwiwawe ukwiwanje kugakura mu nzira mwebwe mwizere n'umutima wanyu wose Yesu Kristo ani muzima uno munsi ntiwimwishimikize ubwenge bw'iwanyu uvuga uti rero none uburaba merewe nabi cyane mwene data ntunzi namye muri iyi ntebe y'ibimuga namye icyo wabaye ntacyo kimbariye hanyuma urabe namba Imana itaja kururuhuka maze ngo ikore kwa kundi nyene yakoze igihe yari ngaha kwise mu mubiri irabikora mu mubiri weye wawe mu mubiri wanje twese hamwe nk'ikintu kimwe tumwizeye irabikora kuko yasezeranye ko yo bikoze rero nimwishimikize icyo umuntu munaka avuga ati yo ni n'ugusoma ivyiyumvira ukuntu bavyita bavutse ko Yesu yari uko nyene bavutse ngo yari umupfumu idayimoni ariko yari umwana w'Imana kuko yarajanye n'ijambo ry'Imana ryasezeranywe rero nkuko navuze ibibanza byacu ntidutegerezwa kuba tubifise kugira ngo tuze maze turambike ibiganza ku bantu twararambitse ku ibiganza ijoro riheze ariko ikintu cyonyine mutegerezwa kuba mufise ni ukwizera hanyuma rero mugatahura kubwo kwizera muravyemera kubwo kwizera si kubwo ikintu icyo ari cyo cyose ki ntimuvuge muti rero ubu byokogwa gute yaba noshobora kubabwira ingene byakozwe rero ntikobaye kukira ukwizera sinzi ukuntu gikogwa Esinzi ariko ndizera jewe sinzi ukuntu Imana ikiza umunyabyaha ariko irabikora sinzi ukuntu Imana ikora na kimwe muri ibi bintu ariko ndabyemera yo irabikora kandi niyo nziza kandi ntishobora kubisigura ubu rero jewe ntibizo akwigera bisigurwa oya nta muntu abishobora kuko namba wo bisigura rero ntibikira kwizera simbona inge n'Imana na Kristo bashobora kuba umuntu umwe ariko bari umwe Imana byanditswe byarabivuze rero ntimushobora kubisigura ariko numwe data ari muri jewe na si jewe nkora ibikorwa ni data ari muri jewe namba ntakora ibikorwa vyiwe rero ivyo vyerekana yuko ntari uwiwe ariko namba nkora ibikorwa vyiwe ariko ashingira ntaho bwiwe yuko ndi uwiwe rero ubu ni kintu kimwe neza na neza cha kintu nyene uko yararejo n'uyu munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira nambuja kwizera ubu hariho umuntu yicaye hano nyene imbere yanje afise imishatsi yirabura afise isaha ku kuboko kwiwe ikostime yirabura yambaye amarori namba mushobora kuraba ngaha nyene muramubona yicaye ahumirije ariko arasengwa umugabo sindamuzi data wo mwijuru arazi yuko ntamuzi ariko ngira ndamurabe gusa umwanya mutoya kuko asa nimvuga kuri yicaye harya kuvaha navukiye kuvaho navukiye uwo mugabo yaciye ahumiriza kuvaho navugiye uwo mugabo yaciye ahumiriza hanyuma atangura gusenga uwo mugabo sindamuzi no kuvuga ko kubiganza byanze sindamuzi Imana iratse uwo mugabo kandi ishobora kumbishurira nambi ryo ari sezerano ry'ukuri muri bibiliya irashobora kumbishurira icatumye uwo mugabo ahumiriza n'icyo ariko arasenga muravyizera uravyizera mugenzi namba wo kanura wicaye ngaha nyene raba ngaha nyene uravyizera ni vyiza uburazi ko ntakuzi ntituzi nanya ariko Imana irakuzi rero yatanguye kurira akorora musozi kuko ubu ndashobora kumubwira yuko Imana igira yishure umutwaro wiwe murabona kuko ico nico camukoze mukanya gaheze wa muco kuva mu mwiza wahindutse umuco murabona ubu uyu mugabo ariko arasengera uwundi muntu munaka kandi n'uyu muhungu mutoye nga yicaye nga hafi yiwe n'umwana wiwe n'ukuri ubu uyu muhungu mutoye afise ikibazo c'umushishito kandi hari n'ikintu kitagenda neza mu mara yiwe n'ukuri
They're not from here, you're not from Arizona.
Sabo ngaha ntimuva muri Arizona muva muri California nivyo. Kandi uri umukozi w'Imana, kandi ufatanije na Assemblies of God n'ukuri Reverend Mark Gete nivyo zina ryawe canke Reverend Kaying. Nuko mbega n'ukuri zunga gize kibiganza vyawe nkuko ubu muhungu wawe mutoya giye gukira. Murabona ukwizera kwawe.
Your faith. Now what?
Rero niki ubu hariho umuntu yadugije ibiganza ntanzi sindamuzi ariko byari biki yakoze kumuherize mukuru ubu murabona ntiyashobora kwishimikiza ubwenge bwiwe bwite ico ategerezwa gukora ubakore ikubu ategerezwa kwizera ivyo vyamuyabwiwe ukuri kuko arazi yuko atanzi nivyo ngaha ngaha hicaye umugore yicaye ngaha munsi imbere yanje nawe yari yunamitse umutwe wiwe arwaye cancer nawe ava i California nizigira yuko ataja guhusha ibi mwigeme Adams iryo niryo zina ryiwe sinari bwigere ndamubona mu buzima bwanje guko n'ukuri hari umugore yicaye hano inyuma sinshobora gushira kumutumbera neza ariko ndabona wa muco uri hejuru yiwe ari mu ngorane zikomeye arafise ingorane y'izosi ryiwe icyo ni kimwe kandi ikindi kintu afise ingorane mu buryo bwa mpemu biramuhagaritse umutima bikamutera ingorane kandi afise ingorane mu muryango mukobwa wiwe yaratorotse nivyo uko n'ukuri sivyo yatugije ikiganza cyiwe umupfasoni Miller nivyo urizera Imana izomukuzanira ikiza umubiri wawe rero sinari bwigere ndamubona mu buzima bwanje ntituzinanye habe namba hano hicaye umupfasoni hagati mu bantu we si
She's not from here. She's from California.
Nawe nyene na vi California.
She's got cancer.
Afise cancer.
The cancer's on her brain.
Kandi yo cancer iri mu ibere ryiwe.
She's been operated.
Baramubaza ibere rimwe hanyuma icija kurindi.
Right?
Nivyo.
Miss Callan.
Mwigeme Calvin.
That's right. You believe
God. Urizera ko Imana ija kukukiza?
You believe it.
Urabyizeye. Sindakuzi mupfasoni sindakuzi. Uwo nuko nukuri murabona afise cancer kugira umenye yuko Imana iri ngaha. Hari umugore yicaye ngaha iruhande yiwe izina ryiwe ni mupfasoni Harris.
She's a total stranger to me.
Sindamuzi habe na gatoya ariko mpemu amaze gukora kuri uyu mugore yamwumviye ikigongwe kandi apfa I California nibyo akanda gwaye ibitigu nibyo. Uri zera yuko Imana ija kugukiza namba rukuri duzi ibiganza cawe kugira ngo abantu babibone. Sindamuzi haba namba ntiwishimikize ubwenge bwiwawe niki cokora ivyo ntushobora kubisigura n'ikintu kidatahuritse birasize ubwenge batsabo bantu sindigera ndababona mu butima bwanje sinarinzi ikintu na kimwe kuri bo byoshoboka kubandanya muri iki gikorane hose
that was dwelling in human flesh.
Ari kubu murabe ntimwishimikize ubwenge bwanyu bwita ariko nimwishimikize ico yasejeranye yuko yokoze ivyo nambi yi atari yambye munyene yari mu mubiri w'umuntu yamenye yuko Sara yatwenze mu ihema inyuma ya wa mugabo mbega nivyo kandi yasezeranye imbere yuko isi honywa n'umuriro aho umwana w'umuntu azokwihishura we ubwiwe ubugira kandi kwakundi nkuko wa mwana w'umuntu mu buryo bw'umuhanuzi yo kwihishuye ubwiwe mu mubiri w'umuntu nkuko ari kumwe natwe muri rino joro nkuko yakoze kera ubu turi mu gihe ki hafi cyane yo gusangangurwa mugenzi ntusubire guhagarara ngaho umunyabyaha akira Yesu Kristo mu gihe uri mu nyonga hiwe ubundazi nibisanzwe bimenyerewe ko abakozi b'Imana binginga bakavuguga inkuru bijanye n'umumama yapfuye kandi yarenganye ibyo ni byiza ariko ntituja kwishimikiza mu mama wacu yapfuye mawe yarapfuye koko dawe ya nawe ariko mu bwenge tuja kwizera twishimikiza Imana yigaragaza muri Yesu Kristo gukuraho ibyaha byisi turaza hanyuma tugashira kwizera kwacu muri iyo mpongano kandi mu gihe yigaragajije agaragaje ijambo ryayo sindajwe ishingano kuba wakoraniye mu ishengero nyabati Methodiste Batiste Katolika Presbiteriano canku kaburi fise namba wo kwemera ko utahura ugutandukanya kandi ukamenya by'ukuri ko utaravuka bwa kabiri ariko ashaka kuvuga kandi ubu ukifuza kuvyemera n'ibyasezerano ubu woshika ntiwuzuzwe ariko uzokuzuzwa mu gihe uko ubikora ibikorane bibandanya ushaka kubyizera kugurwa rufatiro ngusaba uhagarara ushikamye nshobore kugusengera uraho nyene uhagaze mwese muraho murabizi ntiwishimikize ibyawe rero vuguti naravugishijwe mu ndimi rero ibyo ntacyo bisana navyo na jewe ndizera ivyo kuvuga mu ndimi ariko narabonye abanyamareba imiyaga mibi n'ibindi bintu byose kandi mu ndimi no kuzisobanura ibyo n'ukuri baza abamisiyonari heno FFF turashobora kumenya mwene data kriche na urazi ibyo ari ukuri narababonye bavuga mu ndimi no kunywa maraso mugahanga ku mutwe w'abantu bahamagara umurwanizi atankeka nababonye bashira ikaramu hasi nayo igahaguruka ikandika mu ndimi zitamenyekana nawe uyo munyamareba umurozi agaha karara harya akazisobanura kubwivyo kuvuga mu ndimi sikimenyeso cuko ubufise mwemu yera namba ico namba wo vuga maho wo vuga mu ndimi hanyuma ugacuhakana ijambo haba hari agahaze ahantu kanaka nuko nivyo ntiwishimikize ubwenge bwiwawe rero umuntu kanaka uravuga uti nivyo navugishijije urwamo nanje kandi nabikoze uko ariko ntiwishimikize ivyo nabonye uburyo bwose bw'inkomezi z'amadayimoni akoma karuru yongera ataka nabonye abisilamu bakoma induru n'amaborogo gushika babikora ubwabo muri ico kibanza birukanga ibibando mu maboko yabo mu buhindi nababonye baboroga n'ugutaruka baduga bongera bamanuka bafise imipira y'amazi igizwe n'imikanda muri yo kandi bayishira ku nsato zabo bagaca bakandagira ku muriro uturira wa makara mu ntumbero y'uguhakana Yesu Kristo urabona ntiwishimikize ubwenge bwawe bwite ariko bwishingire ku ijambo ry'Imana nimba ubuzima bwawe butisunga ibibiliya mu kwizera buri jambo ririmo ukaba ushaka kuryizera maze ugashaka yuko Imana ikorera ubugombe bwayo muri wewe kuko ushobora kuba igice cy'Imana ushobora guhaguruka maze uvuga uti ndabyemera ubunyene mwene data urakoze urakoze Imana iguhezagire Imana iguhezagire Imana iguhezagire Imana iguhezagire neza cyane Imana iguhezagire Imana ibikuronsa bo bose babizigirwa mupfuge bandanya gusa gusa muhagaze reka uvuga uti jewe ndi umunywanyi w'ishengero mwene data Branham ariko nsanzwe ndi umupentekote ariko igihe ukuri kuje kuvuga ibyo kuri sinshoboye kwizera iryo jambo ryose ko ari ukuri sinshoboye gukora icyo kintu ariko nshashaka gukora uko umfashe unsengere nshaka guhaguruka maze mvuge nti jewe jewe uvuga uti rero raba nicaye hano canke narashize intahe muri iri shengero yuko nari maze bememeze benu kari kurazi bwina mu mutima wi si ukumeze Imana irazi ko atari uko umeze nyene urabona none kuki uta ntiwishimikize ubwenge bwawe ariko ntiwishimikize ubwenge bwawe mbega abandi ntiboshobora guhagarara ninde wundi ashaka guhagarara Imana iguhezagire Imana iguhezagire Imana iguhezagire wewe Imana mufashe Imana ibahezagire ibyo ni byiza bandanya muhagaze uvuga uti ico kizomarira iki igihe kimwe uzuhagarare urabe ko batazokugirira ikima bitazokugirira ikimazi bishire mu ntumbero nshaka mwene data Branham nshaka kwitunganya nshaka kuba mukuri nuko simvuga ko woreka ishengero ryawe oya mushinga ntawe guma ho nyenuri wewe ube gusa umuntu wiyujujwe mpemu yera bikwiye muri iryo shengero uvuga uti nibyo sinzi ivyo umwungere wanje azovuga we azogushima mu gihe uri wujujwe niba we ari umuntu w'Imana uko nukuri reka umuco wanyu umurikire yaba umurikaba umurikira abantu bashobore kubona ibikorwa byanyu byiza bashimagize se wabo Imana iguhezagire rero Imana ibahezagire mwese babiri na wewe mwene data wewe Imana ibahezagire muri umwe wese Imana iguhezagire wewe uraho hepfo rero mwebwe muhagaze nimba wiyumvira neza umaze guhagarara duzi ibiganza byanyu kugira mushobore kubarira abandi yuko wiyumva neza cyane kubimwe mumaze guhagarara murabona buri kiganza murabona tanke kamwiyumvira neza cyane murabona mwebwe muri abizigirwa murahagaze muvuga muti nzobicabona uzomvugira jewe hano nzomvugira hariya uzongirira isoni imbere y'aba bantu nanje nzomugirira isoni imbere ya data n'abamane cyayibera ntumwumvire isoni ntiwishimikize ibyiyumviro byawe ntiwishimikize ijambo ry'Imana uzonyaturira imbere y'abantu nanje nzomwatura imbere ya data n'abamane cyayibera hoba hariho n'abandi imbere y'uko dusenga rero reka twunamike imitwe yacu atankeka Imana iguhezagire mushiki wacu nivyo Imana iguhezagire nawe mwene data atankeka hoba hariho uwundi mu gihe imitwe yacu yunamitswe Imana iguhezagire wewe nuko ivyo ni ukuri mu gihagaze turarorera igihe gito umwanya muto gusa Imana iguhezagire mwene data Imana iguhezagire vuga uti vyoba vyiza byo bifisi simbi insiguri yariyo yose uvuga uti Imana iguhezagire ivyo no kuvuga imihezagiro yanje kuri mwebwe Imana iguhe ezagire bamwe muri mwebwe muhagaze ku ruhome aho atavyicaro bihari mwoshobora kuduza ibiganza byanyu muvuge muti jewe mana ni jewe Imana iguhezagire mwene data Imana iguhezagire na wewe mushiki wacu na wewe mwene data na wewe mushikanje
Yo mpemu yera ariko aragenda genda hejuru y'ikoraniyo
mwoshobora kubyumva Imana iguhezagire
God bless you.
Yewe muyabaga umuhungu uri hano imbere. Imana iguhezagire. Hiyo mwitere Imana iguhezagire yewe mugenzi mutoya nibyo mpemu yera genda gusha mu mitima yacu twereke ibicumuro byacu ha mwami tuzi ntituzishimikiza ubwenge bwacu ibyiyumviro byacu ariko tuzishimikiza wewe kuko tuzi yuko duhagaze mu isezerano ryawe ry'ubumana bw'iki gihe cyagaragajwe wewe wimenyekanishije hejuru y'icyiyumviro icyo ari cyo cyose ntitwoshoboye kubyiyumvira no kubisigura ariko wewe waramutsutsa muri twe bwe no kutumenyesha yuko wewe uri hano maze abagabo n'abagore baravyizera no kubyemera mana akira umwe wese muri twebwe umushire mu gikiriza cawe wongere ubahishe ku rutare rw'ibihebi kugeza himiriro izohita twegereje guturirwa mwami ibyo turabizi twasubiye isodomariko abagororotsi ntibazorimburwa n'abanyavyaha nti abagororotse ntibazorimburanwa n'abanyabyaha. Wewe uzohamagara abana bawe mwami wabariye Loti uti va hano genda. Nasaba mwami buri umwe uwo ari we wese ari hano nti mu bihe nk'ibyo mu ijoro ry'uno munsi ari ngaho hanze abatagira ibyizigiro batazi neza na neza aho bahagaze. Mana bo ntibohirahiriye kumanuka ngo bajye mu ibarabara ry'inzira imwe inzira idashemeye, ntiboshoboye kujabuka hari itara ritukura. Bakekeranya nimba boba bafise ubwenge bukwiye kuko bo havuye bishwa none umuntu yoshoboye gute gukekeranya ku iherezo ry'ibihe bidashira ryabo kuvyumva gusa kugerageza kubikora ataburenganzira bukwiye bw'ubu kubishingwa ngo buku kubera yuko bo ari aba gororotse ibishengero canke bidini. Mu by'ukuri ntibashobora gutahura ukugena ijambo ry'Imana rishobora kuba uno munsi nk'uko ryari riri muri ico gihe, ukugena aya masezerano ashobora kugaragazwa igihe cy'intumwa cararenganye. Bafashe Data, ndabagushikaniye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amina. Murakoze mwene Data mushikanje, mfise cyane umunezero wo kwita mwene Data mushikanje. Mwibuke ko Imana izondengutsa kuri buri jambo ku munsi w'imanza. Buri kintu nasiguye mu ijoro ry'uno munsi nzotegerezwa kukibazwa. Ibyo ndabitahura, ibyo nakoze kuva nkiri umuyabaga kuvuga ubu butumwa maze ntererwe hanze. Rero ni bangahe muri mwebwe murwaye kandi mubabaye aha mu ijoro ry'uno munsi mukaba mufase musha mwifuza gusengerwa, tuzi ibiganza byanyu rero ushobora kunkorera ikintu kindi kimwe. Nimurambikane k'ibiganza, rambikane k'ibiganza ubwanyu. Buri muntu yunamika umutwe wiwe nk'uko uri mu ikoraniro hano imbere. Mana mukundwa mu izina rya Yesu Kristo, no kubaha kwawe ukubaha kwagaragajwe ijambo ryari rya nyene ryamaze kwigishwa ryagaragajwe yuko uko wari urejo n'uyu munsi ari kuriri ari kuzokwama kugeza ibihe bidashira. Reka mpemu yera w'Imana ce hano muri uyu murwi w'abantu ubu. Benshi muri bo baje barakwemeye nk'umucunguzi wabo, benshi basubiye inyuma bakwemeye no kukugarukako. Mana ndasaba mu izina rya Yesu Kristo yuko wokiza buri muntu wewe wavuze uti ibi bimenyetso bizogaragara kubizera. Nibarambikana k'ibiganza byabo bazokira. Wewe warabisezeranye mwami, kandi abana bizeye barambikanye kw'ibiganza. Satani uratsinzwe, sohoka muri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Reka aba bantu bagende kubwo ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Amina. Abizera bose yuko Yesu Kristo bari mukiza indwara zanyu kimwe n'umukiza wanyu, kandi mushaka kumwakira ku rugero rumwe, muhaguruke muvuge muti ubu ndakiriye Yesu nk'umukiza inkungi z'indwara kimwe n'ukimukiza wanje. Nibyo igitangaza umwami ashimwe. Rero muze dutarike ibiganza byacu maze tumuririmbire. Nzomutazira. Nzomutazira. Nzotazira umwagazi w'intama yishwe kubera abanyabyaha. Mumuhe icyubahiro yemwe mwese mwabantu mwe, kuko amaraso yiwe yarahanaguye imyanda yose. Yo mbega ntimwe yumva neza, muzungagize ibiganza byanyu. Yo Mana we, muze tumuririmbire ubugira kandi. Nzomutazira, nzomutazira, nzotazira umwagazi w'intama kubera mwibuka uko yari arejo n'uyu buni ko ari niko azokwama ibihe bidashira. Mumuhe icyubahiro yemwe mwese mw'abantu mwe, kuko amaraso yiwe yarahanaguye imyanda yose. Murakunda ivyo? Amina. reka turamvura ukuboko maze turamukanye n'umuntu munaka uku no gususurutsanye kwigikorane mu gutangura igikorane kininiya vuga uti Imana iguhezagire mwene data ngenzi Imana iguhezagire ivyo nivyo ivyo birahimbaye biteye igumwe ubu murizeye ko tugiye kugira igikorane kinini y'inyuma yibi turashima Imana mu gikorane gihambaye ubu tugiye kugira igikorane kinini yabo bose bavyizeye muvuge muti amina ukwizera kwanje kuraba kuri wewe wewe mwagazi w'intama muze turaba ubu karuvariyo yewe mana mucunguzi ubu nyumviriza ndiko ndasenga jana kuri vyaha vyanje yo undeke kuvuno munsi mbu wawe rwose kandi muri ubu buzima mu buzima bw'umwiza mu nzira y'inzitane nkikijwe n'amagorwa yo umbera umurongozi umwiza w'intimba timba uwuhindure umunsi uze uhanagura mosozi yanje mbu wawe gose guhera uno munsi amina Haleluya yo mumutazire umwagazi w'intama wishwe kubera abanyavya mu muhicubahiro yemwe mwese mwabantu mwe kuko amaraso yiwe yarahanaguye imyanda yose mbega ukuntu biteye igomwe ni byiza cyane twunamika imitwe yacu ubu kubwo umuhezagiro sinzi uwatorewe kubikora mwene data John Manadar ava California mugihe twunamitse imitwe yacu rero tumwibagiriye ejo mu ijoro igikorane kinini yakizobera ngahanyene muri iyi nyubako isaha imwe n'igice Imana ibahezagire mwanezerewe no kuba ngaha kw'Imana amina rero muze twunamike imitwe yacu mu gihe mwene data John arangiza igikorane.